mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo igikorwa cy'akaroruhore bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya gatanu kwezi kwindwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kane i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze twunamike imitwe yacu kubw'isengesho mu gihe imitwe yacu n'imitwe n'imitima yacu yunamye imbere y'Imana. Ndibaza nibangahe ngabafise umutwaro bo kwifuza ko Imana yibuka mu gutarika gusa ibiganza byanyu. Rero mugumye umutwaro wanyu mu mutima bo mu gihe dusenga. Mwami Yesu, wewe iso kidakama y'ubugingo itemba muri twebwe uyu munsi, mwami, kandi utweze kutizera kose n'icyaha cyose kugira ngo dushobore kuza mu nyonga hawe ubu. Tuzi ko hari igikenewe hagati muri twebwe, yuko tuzi ko turi abanyabyaha kandi tutabereye umuhezagiro n'umwe. Ariko rero iyo twiyumviriye kuri we yaje kandi agatwara ibyaha byacu, rero y'amaraso yiwe ari hariya, si twebwe turi mu nyonga y'Imana, ni we, n'ijwi ryacu gusa biciye mu maraso yiwe. Amaraso yiwe aravuga. Ewe Mana, rero weza imitima yacu icana kukizera, uduhe ibyifuzo by'umutima wacu, kuko by'ukuri dufise ibi byifuzo byo kugukorera muri ibi bihe by'intege nke n'imibabaro n'ibintu byo mu isi bidushirwamwo rimwe na rimwe kugira ngo bidutunganye. Twarabibwiwe rero, yavuze ati, mwiyumvire ko bidatangaje ko ibi bigeragezo biza bikora gusa ku neza yacu no kudutunganya, kandi bidushira muri kijya kibanza ubu bugaragwa buhambaye bw'ibyo tuzi kuva kera habagabo n'abagororotsi bahindugwa bera. Turagushima kuri ibi tuzi kuva kera, mwami, ntitwoshaka na gatoye nta na nico bakinyuranye n'ubugombe bwawe. Ariko tusaba data ko muri ibi tuzokwegera hafi yawe, kandi igihe imitwaro iremereye tudashobora kuja kure, rero dutarika ibiganza byacu kandi dusemera tuti, data, rero wumve uri mu ijuru, mwami, udukize indwara, uduhamagara meza kubw'ubwami bw'Imana. Hezagira ijambo ryawe muri iki gitondo, mwami, ijambo ryawe ni ukuri, kandi dukoranye ngaho mu ishengero. Turasenga mwene data Neville na mwene data Kabusana na mwene data Corinse n'abandi bavugabutumwa bose n'abajejwe imibereho ishengero, abadiyakoni n'abakristo basanzwe bose n'abashitsi bari muri twebwe. Suwoba umunsi tuzokwibuka igihe kirekire kubera ukuba kwawe ngaha. Turi ngaha twiteze ibihambaye iki gitondo, mwami, twatangaje ku munota wa nyuma ko duhamagariwe kuba hamwe. Turumva yuko ari kubw'iterambere intumbero. Ese intumbero yawe yoshitswa, mwami, kuko tubisabye mu izina rya Yesu mu gihe tukwihereje. Amen. Birahimbaye kuba ngaha no kuba dukoranye n'iri shengero ryuzuye abantu. Sinari niteze ko hoba umuntu n'umwe ngaha iki gitondo. Turavye ko na jewe nabimenye ntevye ko noba ndi ngaha. Twaje neza tuvuye muri Philadelphia, kandi rero ninjiye niyumvira ko nari ngiye guterezwa gutegerezwa kuja muri Arizona vuba cane, kuko mfise umugwi wo umugigwa wo guhamba umugenzi wanje Captain Jimmy Mosley, umuhungu w'agaciro yubaha Imana nashikanye kuri Kristo. Nta gihe kinini yagiheze ba Mosley uko bavuka nari batatu. Rero umwe muri bo yarakorotse kandi yari mu ndege wa munsi, maze acarapfa ubwo nyene. Yagumye mu muriro amasaha icumi mbere y'uko bamujikira. Rero Lee afise imyaka 28, umukenyezi we afise 26, kandi asize abana batatu bakiriye batoye imfura afise imyaka 7. Birababaje cyane, kandi igihe bamuzana rero bategerejwe kumuhamba buke. Rero gusa na sinashatse kujayo, naranditse gusa canke narungitse mu telegrama ivyo nari ngiye kuvuga canke ivyo ye navuze mu kuhamba mwene data Mosley. Hari ibintu bidashobora gutahura, ariko yamara kora ikintu cyose kugira ngo kituzanire iciza. Turi ngaha mu gikorwa cy'umwami iki gitondo, tuzi ko koko twize umuvyeyi imana ko twizeye ko azokora ikintu cyose kugira ngo kituzanire iciza takuraba ica rico n'ukuntu gikora turazi ko gitegerezwa kutuzanira iciza yarabisezenyeranye bitegerezwa kumera kurya rimwe na rimwe ntidushobora kubitahura kandi hari gihe ibintu bigorana cyane ariko yamara turazi ko ari ukuri kuko bibiliya ivuga ko ari ukuri kandi bibiliya kuri twebwe ni imana mu ishusho y'inyuguti ubu dutegerezwa gushira kwizera ahantu hanaka kandi namba jewe canke uwo ari we wese muri twebwe yagerageje kugera akuco yifuza mu buzima kandi yabaye kenshi umuntu afise amamiliyoni ariko ibyo tuzo bizotumarira iki dutegerezwa kuza ku mpera y'urugendo none ni iki byotumarira ico gihe murabona kandi amahera ni cyandi ko mfata kibanza no kuguza ariko ntushobora kuyaguza n'ubugingo imana yonyene niyifise ubugingo kubw'ibyo dutahura yuko turi ngaha mu ishusho y'ibyijiji kandi mu gihe hari icijiji hategerezwa kuba ikiboneka ntiyashobora kuba icijiji hatari ikiboneka murabona kuko ni kubera ikiboneka ari cyo gikora icijiji nk'uko wari ufise ifoto y'icijiji y'ikintu kinaka hategerezwa kuba ikintu ahantu hanaka cyangwa gukubita umuco ukubita igifotorwa handiho ntihobaye icijiji rero iyo tubona ko ubuzima bwacu bwa hano ku isi buri mu cijiji kandi tumenya ko turi mu ishusho y'ubuzima ahantu hanaka rero turazi ko ariyo ikintu nyacyo ahantu hanaka umuco wakubise byerekana ko ikintu kinaka ngaha ku isi kandi turi uko turi kuri uko kwerekwa ikintu cy'inkomoko kiri ahantu kanaka namba atari uko ndi umuntu yahenzwe gusumba abandi ku isi nopfucije napfushije ubuzima bwanje ubusa ariko ndazi ndakekeranya ko kihari murabona iyo niyo mpamvu turi ngaha murabona iyo mbonye abantu muvuye mpera y'igihugu mwabibwiwe mu mwanya mutoya kandi rimwe na rimwe mukekeranya rero bituma niyumvira ko ndi mutoya cyane iyo nje mu gikorane ngigi kwiyumvira ko nzi abantu bakoze urugendo rw'ibirometero amajana gusa kugira ngo babe ngaha umwanya mutoya w'igikorane kwicara ngaha gusa umugore umwe yatanze inkebuzo yaje kuri urya munsi maze avuga ati munyereke aho urya muntu yahonyoye kandi mureke nzohonyore aho yaciye ku isi ati ndajya gukira rero abantu bakwizera gutyo kandi uri umuserukizi wa kristo none twokora iki twohagabira cyane kuko si wewe wenyine wisambura n'amakosa usambura abandi bagukurikira kubw'ibyo sinzi idini cyangwa ikintu na kimwe nobajanamo hari ikintu kimwe cyonyine nshyira mu kwizera kwanjye namba munyizeye mukurikira icyo ndababwira kuko nizera bibiliya n'ijambo ry'imana ibindi bintu biratsindwa gusa ndi we n'ubugingo we n'ijambo rero ndazi mu iyo nje ngaha ndabagumye umwanya muremure nasenze imana igihe numva nkaho nashaka kuza ngaho uno munsi nari nagize imibonano myinshi n'abampamagaye benshi n'ibindi nategerezwa kubonana na bamwe muri bo iki gitondo kandi navuze nti yemwe mwene data nevira tankeka aransaba kuvuga aho hari kuwa gatanu kandi navuze ni mwene data nevire nkumbura araja akunsaba kuvuga kandi nkoze gutya narasenze mana harashushe cyane rero yatugiriye neza yaturungikiye imvura yo kugabanya ubu bushuhe by'ukuri bureze kandi yaduhaye umurango mwiza iki gitondo ndasaba ko ubuntu bwiwe bwomanuka kuri umwe wese muri twebwe ko mwama mwibuka kuba kwanyu ngaho iki gitondo ubuntu bwiwe n'imihezagiro yiwe bibe kuri mwebwe ejo mu ijoro nagendeye umugenzi wanje arwaye mwene data biri doco sindamubona ngaho iki gitondo uko bimeze kose sindamubona yo ari ngaha ego kandi nariko ndiyumvira nti umuntu ashaje w'imyaka 91 kandi akigenda nk'igihuhusi mu gihuga ca mu bugaragwa no mu misozi yuzuye barafu n'amabarabara nyerera ntategerezwa gukora ibyo imana yamugiriye neza ntategerezwa gukora ibyo yoshobora kwicara muhira no kugira abakozi bamuhuhira kayaga abishatse ariko ikintu kinaka carashikiye Billy Dodge yavutse ubwa kabiri kandi igihe yavuka ubwa kabiri ikintu kimwe caje mu mutima we w'ico abereyeho conyene no kuza muri ibi bikorane kandi rero namba ntegerezwa kuba kanwa k'Imana no henda umugenzi no pfuma mpfa rero mundeke ndamubwire neza na neza ukuri ko muri bibiliya iryo ni ryo ijambo ry'Imana ndiko nda subiramwo gusa ibyo yavuze ubu ndashaka gusoma bimwe mu byo muri Bibiliya imbere yuko nsoma nifuza kuvuga ko nizeye kweri joro ari joro ryisangira kandi mwebwe muri abo ngavyo kuri kandi aba bantu nkumbure baraja gusubira inyuma mu ngo zabo kuko bategerezwa kuja ku kazi mwebwe muri abo ngaha mwikoraniro mwibuke bene data baraja gutanga isangira iri joro ubu ndarindiriye ko bampamagarira Afrika ubwa nyuma ntibabishaka ntibazondeka ngo ninjire nk'umu missionari rero uburyo bwonyene bw'uko ninjira hariya ngiye kuja muri Kenya Uganda na Tanzania kandi ubwo bwonyene shobora kuja ubwa mbere amashengero ntibazondeka ngo njeyo kuko bashaka ko nigisha ikintu kimwe muri uru ruhande na rurya ruhande muri Afrika kandi sinzojayo nk'uko sinoba ndyarya bikwiye kugira ngo nkore ibyo rero canke nzobabwira nti oya mugenzi nzokwigisha gusa iby'Imana ishira ku mutima wanje kandi kindi murabona kandi ndazi ntakekeranya ntibizoba ibya bagerageza kuntuma nigisha rero imibatizo y'ubutatu n'ibindi nk'ibyo no guharira nabo guharira nabo oya ariko naratumiwe mu gikorane kinini ya mwede ne data boza ari hafi cyane yo kubona umuco wabirya twizeye kandi nasavye kugenda nkaho ngiye mu rugendo rwo guhiga nibandeka nkinjira nkaho ngiye guhiga namba shobora kuronka umuntu mukura kanaka wo kuvuga no kubijanye guhiga rero maze gushika hariya muganga umuganga ari hariya mu buserukizi n'umugenzi wanje cyane wo muri Chicago kandi maze gushika hariya azovuga ati yemwe nguye umwene data Branham ngaha muze tugira igikorane rero maze gushika hariya ubuserukizi ntibuzoshobora kuntererana namba ba rero bariko baragerageza kubikora ubu kandi nizigiye ko bi namba ari ubugombe bw'Imana bizokoreka muri ubwo buryo murabona biri mu biganza byiwe gusa atari uko nzobibamenyesha si namba rubukombe bw'Imana rero nashaka kuvuga ku nzambi ndwi kandi bizoba nk'ibikorane by'imisi umunani kandi ntituzoba turi ngaha muri urusengero nkumbure tugerageza kuronka ibibanza nga rero sinigeze niyumvira kukuba hahakwa ngaha kw'iyi nzu y'amakoraniro nshasha sineza na neza aho mbwa naboneye Yesu bwa mbere mwiyereka ubu irubatse inzu y'amakoraniro neza ahantu hamwe nagiye hariya nyene ubundi munsi kuraba igihe naraba nkamubona araba yerekeza iburasirazuba muri buka mko mwumvise ndabivuga gige nari hanze hariya nsengera data umuhungu muto uyu muhungu nyene w'umuvuga butumwa aho niho namubonye ntambuko ndamuraba yari yahindukije umutwe ku ruhande hirya ndyaha nari nabandanije ngene impande yaho nikoroza mu kibuga cy'ivyazi kandi nabandanije ndaba nawe ntiyigeze ahindukira nuko mpamagara izina ryewe Yesu maze arahindukira aramvura ukuboko kwiwe kandi n'ibyo gusa nibuka gushika bukeye nuko rero nagarutse va muhira muri ko buraca kubwivyo nkumbura umwami azonyemerera ku izina kwigisha zirya nzamba hariya hariho hose ubugome bw'Imana buzokoreka muzingure Bibiliya zanyu bo muri Yesaya igice cya 53 cya Yesaya rero twizigiye yuko Imana ija guhezagira ukwitanga kwacu kw'intege nke ko gukorera hamwe iki gitondo twuvuye ubunyene muri Philadelphia aho nari mu gikorane cy'abagwiza tunga cy'ubutumwa bwiza unegesereye kandi numvirije igishinga nahe bishinga nahe byabitandukanye n'ibindi hari hanyuma jewe mu nzira amanuka nari Billy Paul nanje kandi Rebecca n'agakobwa gatoye na ka Collins na Betty Collins kandi Billy umuntu asinzira cyane rwose kandi Becky arushirijeho kandi kubw'ibyo jewe Betty na jewe twaravuganye kandi yari yicaye inyuma ni ya na Becky ku ntebe y'inyuma maze nabonye ikintu kimwe ku ibarabara gishika maze igihe nakibona ikintu kimwe caranshituye kandi Betty namba ari ngaha yabonye ko naretse kuvuga maze ntangura kwandika ikintu kinakaho niho nakuye iki gisomwa cy'iki gitondo rero nimuze duhaguruke namba rero duhagarare mu kubaha jambo ry'Imana mugihe dusoma Yesaya igice cya 53 ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko kuhoraho kwahishuriwe nde mwitegereze ni ikibazo mu gutangura kuko yakuriye imbere yiwe nk'ikironge kandi nk'agashami kava mu ivu rigadutse ntiyari afise ishusho nziza cyangwa igikundiro kandi aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotumye tumwifuza yarakengegwa agahugwa n'abantu yari umunyamibabaro yari azi intimba ico ari cyo yakengegwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo and we esteemed him not. natwe ntacho twamwibajijeko n'ukuri nizacu ntimbayishizeko niyacu mibabaro yikore ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'Imana kicurikirizwa n'akabonge yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye igihano kituronkeje amahoro cabaye kuri we kandi mishishaguyiwe niyidukiza twese twazimiye nk'intama twese twagiyisabagira umuntu wese mu nzira yiwe uhoraho amureme ku kugabitanya kwacu twese yaracuranguzwa yamara karendeka ntiyakura kumunwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro canke nk'uko intama itekerereza imbere y'abayikemura niko atakuye kumunwa yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa mubo murunganwe rwiwe ninde yabishize ku mutima ko yakuwe mu isi yabakiriho ibicumuro by'abantu banje n'ivyo vya yakubitiwe bageze kwa hambwa hamwe n'abanyabyaha asangira imva n'umutunzi mu gupfa kwiwe naha atakibi yakoze kandi ataguhema na kwari mu kanwa kiwe yamara uhoraho yashimye kumujanjagura ya ramubabaje aha zotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi ico gukuraho ibyaha azobona urubyaro rwiwe azoramba ibyuhora hagomba bizoshitswa neza no kuboko kwiwe abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza umushumba wanje agororoka azotuma benshi baheshwa kugororoka no kumumenya kandi azo kwishyiraho kugabitanya kwabo nicyo gituma nzomugabanganya umugabane n'abahambaye kandi azogabura iminyago n'abanyenkomezi kuko yasutswe ubugingo bwiwe akageza ku rupfu agaharuranwa n'abanyabicumuro yamara ubwiwe yishize ku icaca benshi kandi asabira abanyabicumuro mana data ijambo ryawe n'itara umucumurikira inzira y'uwizera wese mu nyonga y'Imana nk'uko ridutwara nk'itara mu minwe yacu ntitwatanze ibikwiye ku buryo twoshobora kubona iherezo uhereye ku itanguriro kandi ariko ngenda mfise ukwizera ariko nk'uko umuntu yogenda aca mu ishyamba ry'umwiza mu ijoro kandi aho niho turi umuco wafise utanga gusa intambwe ku yindi ariko inzira naho ishikana hakurya n'ukugendera gusa mu muco kandi ese umuco worasira uyu munsi ku ijambo kugira ngo uturongorere ku ntambwe yegeye imbere twerekeza mu bwami bw'Imana tubisabye mu izina rya Yesu amen mwicare ikigwa numva nubwira ikoraniro uyu munsi ni igikorwa cy'akaroro uhore bishobora gusa n'ibitangaje gufata ibyanditswe bisomwa nk'ibi bya rimwe mu ishusha akomeretsa kandi yica cyane gusumba ayandi yo muri Bibiliya kw'igihe Bibiliya ivuga yuko ubu mukozi atunganye yababajwe akajanjagurwa agacuranguzwa kandi yamara ugukuramwo icigwa nka igikorwa cy'akaroro uhore biratangaje cyane ariko ndi ubwenge bwanje buriyumvira muri iki gitondo mu gihe dusubiye inyuma nsubiye inyuma imyaka mikeyi nari natumiwe hariya i Forest Lawn muri California hariya haruguru ya Los Angeles mbero yanje ya mbere mu kuja hariya kwari kugendera imva ya MS Simper MacPherson watanguje umugwi wa Foursquare kandi nagiye kumva yiwe kandi naho ntahuza n'urya mugore nk'umukozi w'Imana ariko yamara mu mutima wanje ndamwemera kandi ndamwubaha kubyico yemangiye mu gihe no guhamwa n'ibindi byabaye ngombwa ko acamwo kandi mu gihe we yari ngaha ku isi nuko rero kubwa kubw'umuhungu wiwe mukundwa akaba ari umugenzi wanje wanje wa hafi Rolf MacPherson. Kandi umugwi w'abakozi b'Imana twagiye hariya kandi ba nta mwanya twaronse wo kuja mu kibanza baturiramwo no gushira imibiri mu gasanduku gatoye ku ruhande rw'uruhome kandi hariya bafisemwe ibintu bimwe bidasanzwe nk'isangira rya nyuma kandi byakigwa n'umuco w'ukuri w'izuba kandi bafise ikintu cyo kugazi kibaha iyo binjiye umucuraka hanyuma rero uko batangura kuvuga umwizuraza kandi haciye umwanya hose haba umwiza maze rero abantu bagasohoka kandi bobona isangira ryose kandi umugore afise ibanga ry'ingene abakori baho ibiyo aho hantu rero bagakora ibyo bishusho rero bibiva mu muryango umwe kandi kuva kera haciye imyaka myinshi kandi ubwo buhinga bwahabwanye n'abana kandi wa nyuma yari umugore kandi bariko baratunganya icyo gicapo kandi igihe baconga bagaturira ibiyo kugiteka icyayu disikariyota caraturitse kubw'ibyo barasubira barabigerageza maze kirasubira kiraturika nuko aravuga ati nkumbura umwami wacu ntashaka kumwansi wiwe acapwa iruhande yiwe maze avuga ati nicyasubira guturika nti tuzohera heza ico gicapo ariko caragumye ico gihe rero atankeka ico cari ikintu gishitura n'ingene ibintu nk'ivyo vyoshitse ariko ico gihe kimwe mu bintu bikuru bikunze nakunze muri Forest Lawn cari ico igicongano gihambaye ca Michelangelo icibutso ca Mose ni casubiwemwo hari atankeka si ici inkomoko ariko cari igikorwa c'akarori hore rwose kandi mu gihe nari mpagaze ndakirabana naragikunze ikintu casa naho gifise cerekana ikintu kinaka kuri ico ndakunda ubuhinga cane rwose nizera yuko Imana iri mu buhinga nizera yuko Imana iri mu bucu raranze nizera ko Imana iri mu biremwe Imana iri hose kandi ikintu cyose kinyurage n'ici inkomoko n'ukono n'Imana iri mu gutamba atari ubwoko bw'intambo mutamba ngariko iyo abahungu n'abakobwa b'Imana bari muri mwemu w'Imana murabona uko n'ugutamba ariko nk'ivyo twarinze kwihanganira gushitsa isaha 8 muri iki gitondo hari ya mwibarabara uko n'ukononekara kwavyo ariko iki hamwe n'igikorwa cy'akaroruhore Michelangelo yari yakoze byamutwaye ikintu kinaka kugira ngo akore ibyo yari umuntu ahambaye kandi byamutwaye igice kinini cy'ubuzima bwiwe kuko yamaze imyaka myinshi agihindura gufata ikibuye kandi ca marimari no kubandanya hinyanyura kandi murabona uwo mugabo wenyine wahinyanyura ubwiwe niwe yari afise mu mutwe ico yariko aragerageza gukora we niwe wenyine woshoboye kugenda ukamubwira uti uri kurahondagura iki iryo buye uri hondagurira iki wa muntu wo hanze atazi ikiri mu mutima wiwe n'ubusazi ariko kuri urya muntu ubuhinyanyura ubwiwe afise imbono mu mutwe wiwe ibyo ariko aragerageza gukora kandi ariko aragerageza gusubiramo ibyo afise mu mutwe wiwe mu ishusho y'icibutso nico gituma ariko arimba muri ayo mabuye kandi bimukubikora tegerezwa gutangura neza mu itanguriro kandi utegerezwa gukurikiza icitegererezo murabona ntushobora gufata agace gatoye mu gutangura uti turaja gukora uku oya ndizera oya atategerezwa kuba afise icitegererezo nyacyo kandi mu mutwe we afise icyo citegererezo kandi ntashobora guhindura icyo citegererezo rero kugira ngo abikore mwavyobaye ngombwa ko acapa mu mutwe wiwe kuko nta shusho y'ukuri ya Mose dufise ariko yategerezwa kugira ishusho yiyumviriye mu mutwe w'icyo Mose yeretse neza na neza rero umuconzi nyakuri arahumekerwa nk'umwivuzi w'amazina w'inkomoko cyangwa umuririmbyi nyakuri umucura aranze icyo yoshobora kuba icyo ari cyo cyose iby'ukuri byose bitegerezwa kuzanana mu guhumekerwa Michelangelo ategerezwa kuba yarahumekewe ukuntu Mose yasabye ukuri kandi yabifashe mu byiyumviro byiwe uko Mose ategerezwa kuba yarameze rero yahanganye n'iki gice kinini cya marimara kikata akurikije icyitegereza kizana kandi agihinyanyura gushitsa haronse ishusho nyacyo y'icyo yategerezwa kuba vyari mu mutwe wiwe kandi rero amaze kubona byose bitunganye rwose impande zose zimeze neza hano hose hasenye n'amaso ameze neza nyene agashatsi kose n'ubwanwa byose uko byari bimeze nyene yarahagaze n'imaze arakiraba ndiyumvira ku myaka myinshi myinshi y'ibikorwa bigoye n'ingene yategerezwa kugumana iyo mboni igihe cyose mu mutwe wiwe y'icyo gihe agiye gukora kandi mwiyumvire gusa iyo mbono mu byiyumviro vyiwe mu gihe cy'imyaka myinshi kugira ngo atume bisa neza nyene nk'uko byari yafashe imbono ubwa mbere n'ingene yategerezwa gukorera muri iyo mbona katayongera akora kandi ayishikanyaho ayitunganya rwose gushitsaho igera ku gutungana byo kuri yarahagaze maze akiraba igihe yaheza muri kijya gitondo yafise inyundo mu minwe kandi yari yahumeke rwose igihe kiraba kuko imbono yari mu byiyumviro vyiwe yari ihagaze imbere yiwe mu byo kuri ico yari yabonye n'iciyumviro ciwe cico Mose yari cari ngaho gishushanijwe imbere yiwe ico yari yagize mu mutima wiwe y'imyaka yose n'imiruho n'amasaha y'umubabaro n'ubucumukure n'ukunegurwa n'ibindi byose ariko yamara yagumye neza kuri ya mbono gushitsaho iheraherejwe
But yet he stayed right with the vision until it was complete.
Kandi maze guherahezwa yasubiye inyuma na ya nyundo canke inyundo y'umuconzi mu minwe yiwe wamaze araraba ico cibutso kandi uguhumekerwa kw'iyo mbono yari yabonye y'ingene yobikora vyaramuhumekeye cane gushitsaho ya uguhumekerwa kwaramushitseko kugezaho yiyumvira maze ayikubita kwiva akavuga ati vuga ubu hari hagasembwa kuri iyo shusho yambaye kwivi ry'iburyo hejuru neza y'ivi nko ku isantimetero 15 hariho ahantu narashize ko ikiganza canje hagomba kuba harehare nka kurya amaze kumara ico gihe imyaka n'imyaka yo gukora iki hanyuma munsi yuko kwandukizwa ko kubona ukuranguka kw'ivyo yari yarabonye mu mutima wiwe no mu mbono yiwe n'ivyo yari yarashatse kubona ko vyari birangiye kandi bimaze kurangira yarahumekewe cane n'ivyo gushikaho yiyumviriye ko igikorwa c'akaroruhore bwicewe bwite categerezwa ku muvugisha kandi yaragikubise ku maguru maze arasemerera ati vuga kandi cagize agasembwa kubera ivyo byashe kandi cagize agasembwa kubera ivyo byashize agasembwa kugishusho kubwanje karya agasembwa kakigize igikorwa cy'akaroruhore ubu nkumbure kuko ubwenge bwoshobora kwiyumvira bitandukanye mwiyumvira ko byaconoye oya kubwanje byakigize ico cari yaya kubera ko inyuma y'imyaka myinshi y'igikorwa citondewe n'ubutame n'uguhumekerwa n'ibindi byo kugikora ubutame bwiwe bwagaragaje ko bitabaye impfagusa cari gitunganye kandi niyo mpamvu yasemereye ati vuga kuko yari yabonye imbere yiwe ko yari yashoboye kugera ku ntumbero kugera ku mbono yari afise mu bwenge bwiwe kandi kubw'ibyo munsi y'uguhumekerwa yakoze ikintu cari kinyuranye n'ico umuntu yiyumvira ikintu kidasanzwe yaragikobisa asemera ati vuga murabona ntiyari kubikora iyo yiyumvira ariko ntiyiyumviriye kwari uguhumekerwa ko kubona ico yari afise mu bwenge bwiwe kiri imbere yiwe mu buryo butunganye ibikorwa vyiwe n'imiruho n'amajoro maremare kandi aguma mu nzu igihe kinini kandi nkumbure ko yarya umukate hanyuma yarawuhanagura yongera agaruka kandi ati oya ivyo siko vyari bimeze ubu bitegerezwa kumera gutya yongera arawuhanagura rero igihe yakibona gitunganye rwose kandi yakibonye mu by'ukuri icijiji c'ivyari mu byiyumviro vyiwe cari cahindutse ukuri maze cha dudubiza muriwe kandi cari cyukuri mu buryo yategerezwa gutaka ngo vuga kuri jewe cari gitutu ryari ishimwe ku gikorwa ciwe ko igikorwa ciwe cyonyene camuhumekeye rwose gushika yiyumbi yivuye mwaragikubita hanyuma avuga ati vuga nahagaze hariya ndiko ndaraba ico cibutso niyumvira y'amasaha uwo mugabo ashobora kuba yarakoresheje mu gukora ico bavutse ko uko imyaka yari ingana ariko kuri we cari gitutu kuko yabaye imfashanyo kuko ubuhinga bwiwe buhambaye igikorwa ciwe gihambaye kuvyo ariko arakora kandi igihe ku mperuka yashoboye kugishikako cari gihambaye rwose ubure kaduhindu kizuru papuro gwa Michelangelo hanyuma tugari gitabu kandi tugurura ikindi gitabu cy'umuconza hambaye imana mushobora byose we imbere yuko isibaho kandi imbere yuko hashirwaho imfatiro yari afise mu vyiyumviro vyiwe ico yashaka kandi yashaka kugira umuntu mu ishusho yiwe bwite yashaka gukora ikintu mu vyukuri icari imbono kuri wicari mu vyiyumviro vyiwe rero kuri Michelangelo ico cari kigize iciyumviro ciwe kandi Imana yashaka kugira umuntu mu ishusho yayo umuconza hambaye hanyuma cabikorerako kandi tumenye nk'uko yazana ibintu biva mu bikoresho aya mbere nkumbure yari amafi hanyuma rero inyoni hanyuma rero ibintu byikwega ku izina n'ibindi bintu byinshi yazanye ariko mu nyuma mukubi bundikira nk'umuremyi yari afise ntiyari nk'umuntu rero umuconzi ategerezwa gufata ikintu kinaka caremwe mu gushushanya ishusho yari umuconzi w'ibintu bihoraho yari umuconzi ashobora kurema agashyiraho ibyo afise mu byiyumviro byiwe gukora canke bitabaye ibyo ashobora gukora ikintu ico ibimugize byifuza kandi nk'uko yatanguye gukorera ku bintu byikwega hasi nko ku bukoko butoya buri ku isi hanyuma rero yatanguye gutuma kiva kuri ico kiba ikindi kintu cyo hejuru kurushiriza rero mu nyuma yazanye ibikoko binini ya nk'intambwe ingwi dubu hanyuma yazanye ubuzima nkumbure bw'inkende n'ingurube n'ibindi rero si uguhinduka nk'uko twiyumvira ko tuva mu iryo ryari remwa rikwiye imana ikorera mu kigereranyo ariko hanyuma haje ku isi agahebuza kandi yari umuntu kandi rero yarashobora kuraba muri uwo muntu ko yasa nawe kubw'ibyo rero yaramuraba yari gitutu yica umuremyi wiwe yari imana ubu yari yashoboye kugera ku kintu yashaka umuntu mu ishusho yayo kandi rero ndashobora kuvuga kuri ibi ko igihe yagira uyu muntu hariho ikintu kimwerekeye yamara kitari cyo kuko yari wenyine kandi nuko imana yari ubwayo yari uhoraho kandi uwo muntu rero mu ishusho y'imana kandi yabayeho ku isi ubwiwe ku bw'ibyo yategerezwa kumukubita mu rubavu rw'ibubamfu kandi yafashe igihimba cavuye aho yakubisa mugira amugirira umufasha umugore Rero ntiyari akiri wenyine yari yarafise umuntu bari kumwe kandi ico nigikorwa ciwe gihambaye. Kandi we nk'umuhinyanyu zuba ari we wese yashobora gufata igikorwa cy'akaroruhore. Rero ubwa mbere yari afise igikorwa cy'akaroruhore ciwe, ariko rero yabonye icyo gikorwa giherahejwe cari conyene nk'uko yari kubw'ibyo yagabuye icyo gikorwa giherahejwe mu kugikubita mu rubavu hanyuma kuramwo umufasha. Kandi ubu kugira ngo ibyo bibiri bigire kimwe yabishize nk'umuconzi ahambaye uwari we wese ahantu hari heza. Umuconzi ntiyokoza igikorwa cy'akaroruhore gihambaye ngo aheza agifate maze agishire mu ibarabara ahantu hanaka canke ngo akinyegeze inyuma y'inyubako nk'uko umwami wacu yatubariye. Umuntu ntiyatsitara ngo baryubike ku rwavy iyo dushitse igikorwa biherahejwe by'Imana ntituba tunyegeje mu ibarabara ahantu hanaka dutegerezwa gutanga umuco. Rero tubona yuko Imana imaze gukora igikorwa cy'akaroruhore ciwe yagishize ngaha ku isi kandi yashikishitse ahantu heza gusumba ahandi kubaho habaho mu itongo rya Edeni. Yashize igikorwa cy'akaroruhore ciwe abo babiri bagira umwe mu itongo rya Edeni. Ubu bitegerezwa kuba byarayihimbaye ko yabonye yuko iki gikorwa giherahejwe cyari kimetse neza. Inyuma y'ibyo tubona ko yaruhutse yaranezerejwe cyane n'igikorwa cyayo. Ubu mwibuke ivyo ico ndavyumvira ko igikorwa cy'akaroruhore ni harya hakubiswe hononye igikorwa cy'akaroruhore cuberanjero kubwa igikorwa cy'akaroruhore cya Mose kandi ni harya hakubiswe hamenye urubavu rw'igikorwa cy'akaroruhore cyayo havuyemo umugeni. Kandi ubu tuburabona nk'umuryango w'igitu tubabona nk'umuryango w'igikorwa cy'akaroruhore mu itongo rya Edeni. Umuntu byari byiza kandi byaramuhimbaye cyane gushitsaho yafasha karo huko icyo gihe yavuze ati jewe ngiye kuruhuka. Ariko mu gihe yari aruhutse kandi yize igikorwa cy'akaroruhore cyayo umwansi wayo yarinjiye maze abona iki gikorwa giherahejwe gihambaye. Kandi we mu bubeshi yiyu ranganije munsi y'impome y'itongo hanyuma rero yononye igikorwa cy'akaroruhore cyiza yaraconononye ku buryo caguye. Rero ndiko ndagerageza gucunga irya saha. Nari nabwiye Mike umwishwa wanje kuvuza inkengeri iminota 30 heza, ariko na ntiyabikoze kandi namaze gufata iminota yanje 30, ariko ni turabandanya gatoye. Murabona ubu sinshaka guhonyanga ya mategeko, murabona kandi nanana kandi ngaha ni uguhonyanga itegeko ryawe bwite. Ubu murabe rero iki gikorwa giherahejwe igihe Satani yagifata umubeshi yaciye icanzo mu mpome kandi yononye icyo gikorwa giherahejwe. Kuko uburyo yabikoze icyo mbega yabikoze gute, ndaja kuja mu idonito yabyo ukuntu yabikoze. Byari iki gikorwa giherahejwe cyari kizitiwe n'ijambo ijambo ry'Imana. Kandi igikorwa cy'akaroruhore ubwacyo cy'umuryango cyari gikomejwe n'iri jambo. Ariko uruhande rwamanyutse ku nkomoko rwagiye ku rundi ruhande rw'uru ruhome, ibyo biha Satani akaryo ko konona. Kandi ubu nk'uko mumaze kumenya icyo nizeye kuri ibyo, rero sinja gukenera kubivuga, ariko igikorwa cy'akaroruhe cyarononekaye. Ariko umuconzi ahambaye igihe yabona ukugwa k'umuryango wiwe igikorwa cy'akaroruhore, ntiyashaka gusa kukireka ngo kigume hariya cubaraye hasi casambutse yagiye kukazi ubwo nyene gusubira kucubaka ntiyashaka ko cosambuka hari kiri hariya nka kurya igihe cyose kuko ni Imana kandi ntazotsindwa rero yagiye kugikoga ubwo nyene kandi yatanguye kuba kubugira kandi ku ishusho yayo bwite umuntu rero tubona kwiyisi yimbere y'umwuzure yaje mazi honya ikintu cyose kubera amasezerano yari yakozwe yari yakozwe hari bisabwa namba utokora ikinamba ntukore biriya Imana umuconza hambaye yabonye ko umuntu atoshobora kugumya isezerano neza ntashobora kubikora gusa nta buryo na bumwe na gatoye kumubonano mukanya gaheze nariko ndavugana n'umuntu mucumba nkoreramwo uri ngaho ubundi yavuze ati ariko mwene data Branham ndafise ibintu byinshi nsinzi yuko ari bibi kandi ni umugore mutoya yubaha Imana navuze ntariko ariko raba mushikanje ntiwirabe wewe ubwawe nico wipfuza gusa kandi ico ugerageza gukora kandi namba ukunda umwami by'ukuri ugerageze kumukorera n'umutima wawe wose kandi rero amakosa yawe yose anyegejwe mu maraso y'umwami Yesu murabona yaraciye inzira kubw'ibyo yatanguye rero gukora umuntu ku masezerano yayo yo kuvuga yuko ni wanka gukora jewe nzokora rero yatanguye nguye nk'umuntu yitwa Aburahamu kandi yahaye Aburahamu isezerano atakibanje gusabwa igihe cyose yatangura igikorwa cy'akaroruhore Satani yaragifata kuko ijambo ariko igihe yatangura na Aburahamu yavuze ati naramaze kubikora ubu ni atakibanje gusabwa atari icyo yuko ni wanka gukora jewe nzokora ariko naramaze kubikora ubuya umuconzi yari yemeje kuronka iki gikorwa gihebuje rero kuva kuri Aburahamu haje basogokuruza kandi basogokuruza mu by'ukuri ubimana ikora ikiri ko irasubira kubaka igikorwa gihebuje cyari caraguye kubw'ibyo muri basogokuruza uwa mbere tubona yari Aburahamu rero raba igikorwa cyose giherahejwe giterekwa akurufatiro igishusho icibutso cya Mose cyakozwe na Angelo kiri ku ibuye bita marimari y'imetero imwe canke imwe n'amasantimetero 200 ifise urufatiro rero Imana mu gutegura igikorwa cy'akaroruhore yayishize ku rufatiro rwa basogokuruza kandi urufatiro rwa basogokuruza rwa mbere ni Aburahamu hanyuma Isaka hanyuma Yakobo hanyuma Yosefu imfuruka zine rero Aburahamu yari urufatiro rw'ukwizera reka tuvuge ko yari afise imfatiro zine urufatiro rw'ukwizera rwari Aburahamu urufatiro rw'urukundo rwari Isaka urufatiro rw'ubuntu rwari Yakobo ubuntu bw'Imana kuri Yakobo umuntu wese arabizi ariko muri Yosefu hari ugutunganaho niho yashobora gushira icibutso si ku rufatiro rwa mbere urufatiro rwa kabiri urwa gatatu ariko ku rufatiro rwa kane birumvikana ko Aburahamu yerekanye Kristo cyo kimwe na Isaka mu rukundo Aburahamu yarabikoze mu kwizera Isaka yarabikoze mu rukundo Yakobo yarabikoze kubw'ubuntu bwayo kubera yuko Yakobo bisobanura umubeshi kandi icyo nicyo yari icyo ariko ubuntu bw'Imana bwari kumwe nawe hanyuma rero bishika kuri Yosefu nta kintu na kimwe kimurwanyaga kwabu gato gusa kuko urufatiro narwo rutegerezwa kuba igikorwa cy'akaroruhore igihe yabwira se umuhanuzi ati bwira Farawo mutabasabyi bawe n'abanyenka ntabwo arabungere kuko uragira wese ari kizira ku banyegiputa ariko umuhanuzi wa kera ashitse imbere ya Farawo yavuze ati abasabyi bawe n'abungere byara yikwabuye rero murabona niyo mpamvu iguma ari igikorwa cy'akaroruhore rero urufatiro rwashyizwe ko kubw'ukwizera urukundo ubu hamwe no gutunganya biciye muri basogokuruza rero igikorwa cy'umubiri kiza kuri iki gikorwa giherahejwe cyari abahanuzi ari ryo jambo nizera ko mushobora kubisoma murabona abahanuzi atari byagezwe abahanuzi kuko abahanuzi bari jambo ryemejwe ari ryo rigize umubiri atari basogokuruza abahanuzi bari jambo amaherezo mu gihe yatangura kera mu gihe cya Mose hanyuma akamanuka aciye mu bahanuzi kuri umwe wese kandi amaherezo agenda yubaka umubiri aza agera aregereza igihe cyose kandi uwahambaye muri abo bose yari Yohana Bibiliya niko ivuga Yesu yarabivuze mu babyawe n'abagore ntiyigeze kuboneka umuntu aruta Yohana umubatizi kuko ari we yashobora kumenyekanisha ijambo hanyuma rero haza amaherezo umutwe uhambaye umutwe wa byose umubiri wose warabipfutse gusa urufatiro rwashyizweho n'abasogokuruza ariko umubiri wubatswe n'ijambo ariryo ryarabahanuzi none ngaha haca umutwe wa byose Yesu yaje ku rubuga ahigihe iki gice cy'umutwe cyashirwako twarabonye muri w'igikorwa cyose cy'Imana turabona muri we kugaragaza ijambo gutunganye kuko we yari ijambo ijambo ryuzuye rero ubugira kandi Imana ifite igikorwa cy'akaro ruhora ubugira kandi nk'uko Yesaya yabivuze nguyu umushumba wanje igikorwa cy'akaro ruhore canje uwo nerekanye mu bihe byose umwe atunganya azoza nonehe nguyu ahagaze neza imbere yanje uwo utunganye hariya mu ishusho yayo bwiterekana Imana kubera yuko yavuze muri Wera Yohana 14 ati iyo mumbonye muwamubonye data hanyuma rero ubwa mbere na mbere jambo yariyo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo ryararinganijwe maze ryerekana icyo ijambo ryari mu itanguriro we ijambo yerekanywe muri igikorwa giherahejwe mu ishusho yayo bwite Imana igaruka ubugira kandi mu ishusho yayo mu buryo bw'ijambo rigaragara mu ishusho y'umuntu igikorwa cy'akaro ruhore abahanuzi bose bari bafise utunenge abo bose bari gice ariko hano ubwa nyuma ibyo byahavuye bivamwo igikorwa cy'akaro ruhore imwe itunganye nta kosa na rimwe muri we ishusho itunganye rwose y'umwubatsi ubwiwe ishusho yiwe bwite yagaragaye mu bikorwa byayo Imana na Kristo bari umwe gushikaho yagezaho ishyirampemu wayo bwite muri we hanyuma rero ishusho n'umwubatsi bibumwe Imana n'igikorwa cyayo kiringanijwe igikorwa cy'akaro ruhore cyayo aho Mose yari mu gikorwa cy'Uwera Angelo yari yacanke Michel Angelo ahubwo yari ikintu kiringanijwe kitagira ubuzima kuko cyakozwe mu ibuye ariko ngaho umwubatsi mukuru amaze gutunganya igikorwa ciwe yacinjiyemo yaramutunganije rero uwo mucunguzi w'umuntu atunganye cyane yubaha Imana cyane yamara nta bwiza bwari buhari two kwifuza muri we igihe uyu mwana w'Imana nzima yavutse nk'inkumi kandi atunganye rwose kandi aciye bugufi kandi mu ishusho y'Imana gushikaho umwigisha hambaye yari yazanye ubuzima bwiwe biciye mu bahanuzi kandi yari ugushitswa kw'abahanuzi bose Yara atunganye rwose kubujya Imana ibibonye yamukubise kandi yasemereye iti mvuga nkuko Michelangelo yabikoze vuga uvuga uti ibyo nivyo uwera Mariko icenda indwi tubona ku musozi wo gukayanga n'igihe hari Mose cagezwe hari Eliya abahanuzi kera hose kuva kuri basogokuruza ba data cagezwe abahanuzi kandi bose bari hari yatwumva ijwi rimanuka riva mu gicu kandi gavuga riti uyu n'umwana wanje nkunda nimumwumvirize kandi nambara bari bagiye kumwumviriza yategerezwa kuvuga hari iminsi mike yigusa imbere yuko akubitwa uyu n'umwana wanje nezererwa kugereramwo naramubumbye namaze imyaka ibihumbi bine ndamuzana kuri ibi kandi rero aratunganye rwose nategerejwe kumukubita kugira ngo ashobore kuvuga nimumwumvirize n'ubutunganye we n'igikorwa cy'akaroruhore mwibuke yashushanijwe ibihe byose kuva mu isezerano rya kera turamubona yabaye igitandara mu bugaragwa cyakubiswe igitandara mu bugaragwa ndikirya gitandara cyari mu bugaragwa ariko iryo ryari buye ritari bwaje mu gutungana kwaryo ariko mu buryo bw'ishusho ryakurikiye ishengero kugira ngo yikwegere kwabo yashobora kwikwegera ko guha ubugingo abo yashobora guha ubugingo ariko rero yari kirya gitandara mu bugaragwa yari mu buryo bw'ishusho gusa Mose yaramubonye ahagaze kuri icyo gitandara yamubonye arengana kandi yavuze ati n'umugongo w'umuntu urabona umuconzi yeretse Mose yari ishusho ishobora kubi ya Kristo uko igikorwa cy'akaroruhore cyose coza kimaze gutunganywa yacishije ginjiye canke yeretse Mose yerekwa yuko igikorwa cy'akaroruhore cyari kigiye gusa wari umugongo w'umuntu igihe yaciye iruhande yiwe mu bugaragwa mwibuke mwibuke Angelo yashobora gusemerera gusa kandi yakubise ishusho maze avuga ati vuga ariko mbega ubudasa bwari buhari ku Mana umuconzi ahambaye igihe yemya yarema umuntu mu ishusho yayo bwita atunganye rwose ku buryo yamwerekana Imana yavuze iciye mu ishusho y'umuntu yerekana icyo yakoze yavuze iciye mu bahanuzi nk'aho bari mu mashusho yabo mu gihe yazana ibyo ku mutwe ariko igihe yaza ku mutwe yari ishusho y'Imana yuzuye yari yerekana ubwayo rero yaradukubitiwe none kuri twebwe n'igikorwa cy'akaroruhore ingabire y'Imana Yesu Kristo ubugingo budashira bizera ko tutazokwigera twibagira ibyo mu gihe tubona iminsi yijima mu gihe tubona ibitutu bigwa igihe ndabivuga imbere y'igihe n'ukundi kuzunguruka kw'izuba gukeya gusa iki gihugu kirarangiye murazi ejo byari igenekerezo rya kane ry'ukwezi kwa mukakaro Thomas Jeffersonville yaje yasize umukono ku itangazo ry'ubwigenge we n'abandi bagize inama hamwe nawe akandi nkengeri y'ubwigenge yaravutse twaratangarijwe ubwigenge nk'igihugu bijanye na kahise nta demokarasi yigeze kumara igihe aricyo cyose imyaka irenga 200 kandi ibyo byari ku igenekerezo rya kane mu kwezi kwa mukakaro 1776 kandi dusigaye imyaka 11 gusizo hashika oya nibishoboka murabona imyaka 11 kandi niyabigera ko bizoba biciye kubiri nakahise kose kandi turabona uko igihe kimeze turabona uko abantu bameze turabona uko politiki imeze turabona uko isi imeze nishobora kwihangana itegerezwa kwibira nka Titanic itegerezwa kwibira kuko ivyabo bitanga umwa bitanga umwanya igihugu kimwe giha umwanya ikindi mu gihe gisenyutse kandi ubu bwami butegerezwa akugwa n'ubundi bwami bwose kugira ngo buhe umwanya ubwo bwami butsotsa budashobora kugwa kuko twakiriye ubwami budashobora kunyiganyizwa biciye muri yishusho tunganye y'Imana igikogwa cy'akaroruhore. Imana igihe yamuraba yarahumekewe cyane yari kumubona uko yasa no kubona ishusho yiwe yarahumekewe cyane ku buryo yaba yoba igikorwa cy'akare uruhore gitunganye cy'umucunguzi Yesu umucunguzi
masterpiece of a redeemer Jesus the redeemer
rero mana kugira ngo ikubitwe ubwayo kubera kuriha igihano cyayo bwite imana na kristo babaye umwe ku buryo imana yashobora gukubitwa mu ishusho yoshobora kubabazwa kandi niyo mpamvu yesa yavuze ati twamwiyumviriye nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'imana yamara yacumitiwe ibyacu bicumure yacanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we kandi imishishaguyiwe niyidukiza ishusho itunganye imana muntu imana mu ishusho yari yahindutse iva mu bisiga ubwenge ica mu mwiyerekwa kandi yerekwa ryerekanwa mu ishusho kandi ishusho yarakubiswe ngo igisiga bwenge kibashe akumva uburyohe bw'urupfu igikorwa cy'akaro ruhore cy'imana ntiyashobora kubikora muri Mose ntiyashobora kubikora mu bahanuzi Yesaya yacha gaguwe n'imisumeno gushikaho abaho acagagurwa mu bice ntiyashobora kubikorera mu bahanuzi bicishijwe amabuye ntiyashobora kubikora kuko ntiyashobora kuvyumva hariho gusa igice ciwe ariko muri iki gikorwa giherahejwe gitunganye yari ukunengesera ku bumana mu mubiri ntiyashobora kwerekana Mose byonyine yashobora kwerekana ukubaho kwiwe kose muri uyu muntu kandi wakumviriza kuru fuko bw'ubwoko bw'abantu bwose igikorwa cy'akaro ruhore gitunganye cy'Imana Imana ihumekewe cyane kubwo kubibona yacitse umucunguzi w'ibiho byose kugira ngo igire abo mu bihe bya kera bari bahozeho imbere yaho n'ubu amasezerano yose yahuriye muri we yari ugutungana kugutungana ibigereranyo byose byashikijwe muri we umubyeyi mucunguzi wacu yari Rusi na Bowazi ubutanga ibyagezwe wacu kuva ku musozi Sinayi umuhanuzi wacu kuva mu bugaragwa bva kukavuza akumusozi ukwapfa azapfa mu bugaragu ko azapfa mu bihe bidashira amazi agacika umuntu ishusho itunganye imana kuva keri hinyanyura iciye muri basogokuruza amazi ikora urubuga rwayo kandi yabicishije mu bintu bitandukanye yari gushira umushinge wayo kuri ibi yatanguye kubaka ijambo rya yabahanuzi hanyuma rero amaherezo haje umuhanuzi atunga umushinge utunganye imboni itunganye imana yari ifise none ubu kugira ngo ibi bivugeyo n'ijambo kandi kugira ngo ijambo rivuge itegerezwa kwinjira muri iryo shusho hanyuma rero kugira ngo rya shusho rivuge ritegerezwa gukubitwa yinjira mu ishusho hanyuma kugira ngo ivuge umucunguzi atunganye ibigereranyo byose byo mu isezerano rya kera byobonetse muri we nk'uko navutse ubundi munsi Yehova wo mu isezerano rya kera ni Yesu wo muri rishasha ego abenshi muri mwe bw'abagabo abagore mu bo mu myaka yanje twahora dufise mu gihe hose ahantu bamesuzi impuzu henshi ha bashimwa igihe abashinwa batangura kuza imbere bavuye mu nkombe yo mu burengero bimukira mu buseruko bavuye mu gihugu cyo seruko bagenda baciye bajani y'inzira akandi uko bagenda bari abantu batamenyereye ururimi rwacu n'imigenzo yacu ariko bari abantu bamesura impuzu neza kandi ntibashobora kwandika agapapuro kugira ngo ushobore gutora impuzu zawe za mesuwa ariko umushinwa yirondereye agapaki kuduta kudukarata dutoya ata kintu na kimwe kiriko kubwivye igihe wazauje kumesuza impuzu yofasha kagakarata akagatabura mu buryo bunaka maze akaguha gace kamwe kandi agasigara na kandi gace kandi rero ni byiza kurusha gato ibyo dufise ubu kuko igihe usubiriye kugaruka tugombora ibyawe utwo duce tubiri twategerezwa guhura neza ntiwashobora kuvyigana namba wategerezwa kuvyigana nta buryo bwo kubikora ushobora kugira agakopo ya ikopo ya maketa ariko ntushobora kwigana uko gutabuka bitegerezwa guhura neza na neza na kandi gace kubyivye impuzu zawe zandu uhinduye waba wazanye washobora kuzicungura ukoresheje akagapapuro kuko kaba gahuye n'akagapapuro kaba katanzwe. Kandi igihimana kubw'abahanuzi ntibyagezwe yaduciriye urubanza rw'icyaha kandi byagezwe nta buntu bifise bikubwira gusa kuri umunyabyaha. Ariko igihe Yesu yaza ku rubuga yari ugushitswa, yari ugushitswa kw'ibintu byose Imana yari yarasezeranye, yari ishusho itunganyisa n'isezerano kubw'ibyo amasezerano yose Yesu mu isezerano rya kera yabonetse muri Yesu Kristo. Ntiyashobora kuboneka muri Mose, ntiyashobora kuboneka muri n'umwe mu bahanuzi, ariko yabonetse mu gikorwa giherahejwe byahura neza na neza n'ibintu byose byavuga yuko bizoba. Uko ni ku ishengero bizotegerezwa kuba rihuje n'ibintu byose Imana yasezeranye, ritegerezwa kuba ca gice cayivuyeko. Kubw'ivyo namba ica inkomoko ari jambo, nuko n'abayivuyeko bazoba ari jambo kugira bahure neza n'urubavu rwayo. Kubw'ivyo umushinwa washobora kugomboraho ivyagezwe bigucira urubanza kandi ivyavuga yuko wari wanduye kandi caha carakwagira, kandi vyashobora kugushira mw'ibohero. Ariko igihe yaza yari gice gihuye neza cyabyo cashobora kugukurayo kandi kikakugarukana ku gapapuro gakwiriye incungu Imana yari yasezeranye kera mu itongo rya Edeni. Urubyaro rwawe ruzokomeretsa umutwe w'inzoka, ariko igitsinshiri inshiri cyazi kizogukomeretsa kizo umutwe wayo. Rero tubona iki gikorwa cy'akaroruhore gitunganye cy'Imana. Imana yari yaraheraheje. Rero turabona ko yari yarasezeranwe kubona byose n'amasezerano yose, ubuhanuzi bwose, ibintu byose Imana yari yaragiriye isezerano urubyaro rwawe ruzokomeretsa umutwe w'inzoka. Rero ntiyashobora kukomerekesha ibyagezwe, ntiyashobora kukomerekesha abahanuzi. Ariko yakoze igihe urubyaro rw'umugore rwacika igikorwa cy'akaroruhore. Kristo yari ryabuye Daniyeli yabonye riva ku musozi, yari umwe yashobora gukubita n'umwe yashobora gukomeretsa umutwe w'inzoka. Ubuzima bwiwe bwarahuye neza na neza n'ubuzima bwa Mose, ubuzima bwiwe na Dawidi. Reka turabe namba yari uko namba ari igice gihuye neza. Mwitegereze Dawidi umwami yanswe atwara ihanga ryiwe bwite. Yari umunsi umwe igihe yari umuhungu wiwe bwite yahagurukiye kumurwanya maze aratandukanya yongera camwe ibice ingabo za Isirayeli, kandi yari Dawidi yakuwe canke yakuwe n'ihanga ryiwe bwite ku ntebe y'ubwami yiwe. Kandi mu nzira agenda hariho umuntu ya mwanka, kandi agenda hacira mate kuri Dawidi. Urya murinzi yasokoye inkota avuga ati ndareka umutwe w'irya mbwa uyiku ukayigumaho yaciriye ku mwami wanje. Dawidi yavuze ati mwihoze Imana yamubariye ngo abikore. Ntimubona umunyamibabarazi ntimba icarico ahagarara nk'intama imbere y'abayikemura itekereje ba n'ivyo yavuze? Nkumbure Dawidi ntiyarazi ivyo yariko aravuga, ariko haciye nk'imyaka 56 acanke irenga ko gatoya umwana wa Dawidi yariko aragendagenda mu mabarabara amwe nyene maze bamucirako amate. Ariko mwitegereze ivyashitse igihe Dawidi avuye igihe yahunga maze avuye mu buhungiro igihe yagaruka uwo mugabo yamwinginze ngo amuha amahoro n'imbabazi mbere n'abamukubise bazomubona umunsi umwe niyagaruka. Kandi tubona rero muri Yosefu ko Yosefu yari umuhungu yavutse mu buryo budasanzwe igice cya nyuma, igice cyo hejuru yitanguriraho igikorwa cy'akaroruhore cyategerezwa kuba kwako. Ibyaje biva mu kwizera no mu rukundo no mu buntu bijya mu gutungana, kandi byabaye cyo kimwe. kuva ku birenge byo mu gutangura gushika murabo kuntu ya shushanijwe muri Yosefu hejuru kwitangura ubutunganye kuruta bose. Tubona ko Yosefu yavukiye mu muryango wiwe, yavutse ku mugore w'isezerano. Mu bisanzwe yari umukenyezi wa Yakobo. Murabe naho yuko igihe yavuka se yaramukunda kandi bene se baramwanka atampamvu. Ni kuki bamwanka? Kuko yari jambo. Murabona itanguriro nyene? Murabona ukuntu umutwe w'itanguriro waje? Ubu murabe ku mutwe w'umubiri uje. Ubu murabe neza umutwe w'umugenuje. Yari jambo kandi baramwanka kuko yari ubona. Yabona ibintu imbere y'igihe kandi akabibabwira. Byarashika igihe byamara cyose byarashika uko nyene. Kandi mu kuba uwa mwemu yari yarataramuwemo na bene se bategerezwa kumukunda, ariko baramwanka kuko yari umuhanuzi kandi yari uwa mwemu. Rero baramwanka. Murabe yagurishijwe hafi intete z'ifeza 30, yatawe mu gishimu kandi afatwa nk'uwapfuye. Ariko yarakuwe mu gishimu kandi mu gihe ciwe cyo kugeragezwa mu ibohero umukevyi n'umusukuzi. Turazi ko umukevyi yakezi kandi umusukuzi yarazimiye, kandi mu nzu y'ibohero ya Kristo ku musaraba umwe yarakijijwe, ubu n'ubundi yarazimiye. Ibisuma bibiri, abantu babiri b'inkozi z'ibibi. Kandi turabona yuko yakuwe mu ibohero ryiwe aja iburyo bwa Farawo, ko ata muntu yashobora kuvugana na Farawo adaciye kuri Yosefu. Kandi igihe Yosefu yava ku ntebe ya Farawo, ini nzamba yaravuga muri Egiputa hose, inkengeri yagenda imbere ivuga iti pfukama mwese, Yosefu araje. Niko bizogenda kuri Yesu, ingene yakunzwe na Data kandi akankwa na bene se bo mu bamadini. Ata mpamvu yagurishijwe intete z'ifeza 30 nk'uko vyari, kandi ashigwa mu rwobo vyitwa ko yapfuye ku musaraba, kandi yicaye iburyo bw'Imana mu cubahiri mpemihambaye yagaragaye muri we. Kandi nta muntu ashobora kuvugana n'Imana adaciye kuri Yesu Kristo, byiyumvire. Kandi igihe avuye kuri irya ntebe akegera imbere nzambi ivuge, kandi amavi yose azopfukama n'indimi zose za Ture. Starts forth the trumpet on sound, and every knee shall bow, and every tongue shall confess. Mwibuke yari umwana w'umutunzi. Ibintu byose yakora byatera imbere aba mwibohero, abo mwibohere canke abahariho hose byagenda neza. None ntiyasezeraniye abana bayo yuko byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Yaba yari indwara ibohera urupfu, imibabaro, icyo byaba cyose, yuko byose byofatanirije hamwe kubazanira ibyiza abayikunda. Yarabisezeranye kandi bitegerezwa kuba uko, bitegerezwa kuba ari aho. N'ikigereranyo yavuganye natwe muri we, yari ya shusho y'Imana itunganya. Ubu tubona nga nabyo ko niyagaru mwibuke Yosefu kubwo guhishurirwa yakijije isi, ubwo ubuhanuzi bwiwe buhambaye. Isi yari kuba yapfuye yataba Yosefu, kandi si yobaye yoba yarapfuye yataba Yesu, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo ukinege ngo umwizera wese ntazipfira ubi. Imana irinda ubugingo. Twoshobora kuguma tubandanye, kuko yarahuye nyene na Dawidi, yarahuye na Mose, yarahuye na Eliya, yarahuye na Yosefu. Ibintu byose byashushanijwe canke byavutswe nawe imbere mu isezerano rya kera byahuye neza na neza. Nivyo niki yerekana umucunguzi atunganye yuko twoshobora gushira impuzu zacu zanduyaho bazimesura tukaja kuzigombora ubugira, kandi zamesuwe mu maraso. Muyu umwagazi w'intama dushobora kugombora ibyacu kandi ibintu byose yapfiriye turashobora kubigombora kubw'ibyo yari jambo ritunganye rishushanije byahimbaye Imana umuconza ahambaye kumukubita no kubikora uku turamubona muri Yesaya ngaha nk'uko nasomye twese twaramwitegereje tumu akukura kwa maso ntiyari afise ubwiza bwo tumye tumwifuza abantu bose bamuvuga ko bamutwenga ndiko ndamuvuga kubu muri iki gihe abantu bose bamutwenga murabona twaramwitegereje turaramubonye kwitegereza bisigura kuraba twaramwitegereje nk'uwakubiswe n'uwa acumiswe n'Imana yamarawe ibi yabikoreye iki yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo ubu twoshobora kumara kuguma tubandanya kuri ibyo ariko nizera yuko mufise ishusho y'ibyo nshaka kuvuga ubu Imana isubira kubaka igikorwa cya karoruhore cyayo ariko reka ntitwibagire ibyo mwitangurira igihe kubicumita urubapfu rwa Adamu hari ikintu yakuye mu rubapfu rwiwe rero ugucumitwa kwa Kristo kwari gufise impamvu kugira ngo amukure mwumwe azoba umuryango umugeni abashe kukurwa mwumugeni kandi igihe igikorwa cy'akaroruhore ciwe caherahezwa yategerezwa kugicumita kugira gikuremwo atari kindi kintu atari kintu kibumbano ariko kuva muri ca kibumbano nyene mwene data ntiwiyumvire nabi kubwibi ariko iyumvira akanya gato inamba yakuye muri we igikorwa cy'inkomoko kugira amutunganirize umugeni ntiyigeze areme ikindi kintu yafashe igice ciwe cy'inkomoko kubw'ibyo namba yari we jambo umugeni ategerezwa kuba arinde ategerezwa kuba ijambo ry'inkomoko Imana nzima mu ijambo iki mbere muri Afrika y'epfo igihe kimwe nariko ndaraba ubutare bwa diyama ukuntu babwimba hanyuma nabubonye burunze ahantu rero nuko umuyobozi w'ihinguriro canke naho bimba ubwo butare yari umwe mu badiyakoni baje banje bajejwe urutonde mu murongo w'amasengesho kandi narabonye amadiyama afise agaciro k'ibihumbi by'amadolari arunze hamwe ariko nti zasya ibibatsi no kuzuba hanyuma nabwiye umuyobozi waho bimbo butare namubwiye nti kubera iki zitakata yavuze ati mugenzi ntizirategurwa zitegerezwa gutegurwa hanyuma zimaze gutegurwa aho rero zizokwakaka nuko bimeze igikorwa cy'akaroruhore gitegerezwa gucongwa mwitegereze kubera iki gicongwa kubera kirakugwa ku igice oyaye akamanyu gakaswe ko kavamwo urushinge rwitwa Victrora kandi urushinge Victrora rushigwa mu mucuma cy'amajwi gisohora umuziki utazwi ku isi ariko urwo rushinge nirwo rwa sohora ruzana insiguro nyakuri y'ijambo ubuzima bwiwe bwashize hamwe amoko yose Imana yase yanezererewe kumucumita hanyuma rero ni kuki yacumiswe ni kubwa ya mpamvu yene yacumitira Adamu rero tumbona yakubiswe no gucumitwa n'Imana kicurikirizwa n'akabonge umwagazi ushitse wiciwe umunyavyaha abanyavyaha igikorwa cy'akaroruhore nyaco rero mu myaka yabaha ibihumbi bibiri yababa ibihumbi bibiri Imana yariko iramugira akaroruhore rero yashushe yashuhushuye Adamu kugira ronke akamanyu kavuye kuri wa gace k'urubavu kugira amugirire umugore kandi rero ico gikorwa cy'akaroruhore nyaco yamukubitiye karuvariyo camukuye kwa kamanyo kiwe ni isezeranyo rishasha gusa ni ryo gusa yashikije isezerano rya kera ubu rero ni isezerano rishasha ikindi kimanyo gitegerezwa gushiswa murabona iri rishasha ni rya kera ni umugabo n'umugore murabona kandi yasabye ko haba rishasha kugira irya kera kugira ryerekane rishasha Kristo yaje igikorwa cy'akaroruhore kugira ashitse ivyo rero uyu mugeni azoshitsa iki kintu cose kiri mu isezerano rishasha ikindi gikorwa cya karoruhore kiriko kirakorwa nkuko byamufashe imyaka ibihumbi bine kugira ngo akore igikorwa cy'akaroruhore, uba amaze imyaka ibihumbi bibiri akora ikindi gikorwa cy'akaroruhore, umugeni wa Kristo ikindi gikorwa cy'akaroruhore. Muri uko kugikora abikora mu buryo abwiwe bukigera buhinduka kwa kundi nyene yakoze igikorwa cy'akaroruhore, ijambo ryiwe n'ubwo buryo akora mu igikorwa cyiwe cy'akaroruhore, kuko ashobora kuba gusa igikorwa nyacyo cy'akaroruhore mu gihe hari ijambo rizima se agasembwa kose umwanda marabaga byotuma gisambuka. Ariko isi n'ijuru bizokugwaho mugabo iryo jambo ntirizokwigera risambuka. Muribuka ko mu gukata ubutara bwa Dio ubutara bwa diama yuko utegerezwa kuba ufise ibikoresho vyavyo vyo kurikoresha. Ese igikoresho gusa ico arico cose co bikora, narabonye ivyuma binini binini bisi amatoni y'ubutare bikigize inyuma iyo diama bidashobora kumena. Oya, ntibimena diama, itegerezwa gucongwa. Rero ariko arakora ikintu nyene muri bwa buryo nyene budahinduka. Twarabonye muri Maraki gatatu yavuze ati ndi Imana kandi simpinduka, ntashobora guhinduka uburyo bwiwe. Rero nkuko yatanguranye na Aburahamu yo kugwa kw'igikorwa cy'akaroruhore cya mbere, yatanguriye muri Aburahamu kumushinge kugira agire ikindi gikorwa cy'akaroruhore, yatanguriye ku munsi wa Pentekote gutunganya ikindi gikorwa cy'akaroruhore, imbuto y'inkomoko, ijambo guhera mu ishengero rya mbere byari biki urubuto, ijambo ryagaragaye, isezerano ryari ryaratanzwe. Yoweli yavuze ati hanyuma y'ibyo nzosuka mwemu wanje kuba ari n'umubiri wose, abahungu n'abakobwa banje bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisora yanyu izobona ivyo yeretswe n'ivyo yakoze mu minsi yanyu, imyaka ibihumbi bibiri yanyuma ibiri. Nitegereze kandi catanguye nk'inkomoko, nk'uko Yesu yavuze ati ijambo ry'Imana ni urubuto umubivyi yabivyi, kandi niwe yari umubivyi urubuto rwari ijambo. Kandi mwitegereze urubuto rwose rwigumana nta kintu rwomara, rutegerezwa kugwa mu ivu kugira ngo rusubire kwama imbuto zago, kandi uru rubuto ari ryo shengero ryera rwaguye mu ivu inikaya iroma igihe ryahinduka idini. Rero abahinga bakahise mwibuke, namwebwe muzokumviriza iyi bande muvyihweze, hanyuma murabe yuko atari byo. Ishengero ryapfiriye inikaya iroma igihe ryakira inyigisho zipfuye na za nemera mu gishingo cy'ijambo ry'inkomoko, byari biki? Imana yari yerekanywe ibiciye muri iryo shengero rya mbere yuko yari Imana. Yari ifise ishengero ryera, ari ishengero shengero co kimwe n'izindi mbuto zose ritegerezwa kugwa mu ivu hanyuma rikagwa. Rero ryaguye mu ivu hanyuma rirapfa kandi ryarabotse. Murazi narasomye igitabo vuba, hari umuntu yanditse igitabo hanyuma yavuze ati ya mana yihoreye, mushobora kuba mwaragisomye ndibagiye, nibaza ko ari cha Brumbake. Oya, sisinzi neza uwacanditse, ariko sinshobora kuvyibuka, nari ndagifise mu kigwa canje. Ya mana yihore yavuze ati Imana mu myaka igihumbi y'igihe cy'umwijima yinumiye hanyuma ntiya nyiganza ukuboko ikitegereza abamaratiri babizigirwa batabwa mu cobo cy'intambwe no guturigwa n'Abaroma, kwicwa impfuzu ubwoko bwose, abagore bambugwa impuzu zabo, badomeka umucano wa komishatsi yabo miremire, bakoresheje amavuta yishishi hanyuma bakabaturira. Nimwibuke ko imishatsi migufi yatanguriye i Roma, kandi abo bagore ba Kristo bo baba bafise imishatsi miremire, rero barayitwibiza mu mavuta yishishi hanyuma bakayidomeka umucano, bakayiturira, bakabambura impuzu, bakabarisha intambwe. Hanyuma uyu mwanditsi yageze ahavuga ati iyo mana yari hehe yo? Mbega umuhumyi bw'umuntu igihe kimwe, mbega nimuzi ko urwo rubuto rwategerezwa gupfa ntiyigeze igerageza kubarokora. Yamanutse mu ntsinzi, baramanutse bajojota amaraso bapfa batanga ubugingo bwawe. Kuki rwa rubuto rwategerezwa kugwa mu ivu nk'uko bwa mbere Yohana 12 atubwira urubuto rw'ingano rutegerezwa kuva mu ivu hanyuma rugapfa? Si ugupfa gusa ariko no kubora, ariko nta n'ubwo iryo shengero ryame mwamenye yuko ubwo bugingo bwari bukiraho n'ubwishengero bwaryo hari ya munama nkuru y'Inikeya ibiganiro by'iminsi 15 by'abanyepolitike babicanye n'igiha abo batwaza umukazo binjiraga bagashaka kwinjiza abubaho abahambaye mu ishengero hanyuma haje abavugishwa bavuye mu bugaragwa barya ibyatsi kandi bambaye insato z'ibikoko abavugishwa bukuri ya marabaterera hanze kuki urubuto rutegerezwa kugwa mwivu rutegerezwa gupfa rwapfuye mu bihe by'umwiza munsi y'ivu ry'umwiza biyumviriye ko rwapfuye murazi mu wera Yohana 12:24 Yesu yavuze ati iya gatete kingano kataguye mwivu ngo kabore kagumu kokonyene kandi ishengero rya mbere ryari irirondo ry'umugeni rurya rubuto rirya jambo ryagaragarwe ryaguye mwivu inikaya i Roma mwumvirize ishengero hose mu mahanga ibi bizovyumva nguyu mwapfu wanyu nayo madini aho ni ijambo ryabambiwe maze bemera ivyizerwa vy'ibinyoma kandi mu gihe c'imyaka c'imyaka majana yo mu bihe vy'umwijima ubushobozi n'ukugaragazwa kw'ijambo vyari binyegejwe isi katolika yonyene niyo yatwara twese turabizi nk'abasomyi bakahise katolika yonyene niyo yatwara ariko ntushobora kunyegeza urubuto rwashizwemwo ubuzima rutegerezwa guca inzira kuko kuki umuco uhambaye uri ku gikorwa azosubira yubake ku bw'ibyo we urubuto rwaguye ijambo iyo tubonye uwera Paulo Petero Yakobo Yohana bo bose banditse ijambo kandi banditse ijambo banditse ryacitse rizima kandi ribaho kandi ryo ryabayeho kandi yo tubonye inyuma yaho ritanguriye kwera Yohana tangura kwandika makete yatawe mu kizinga cipati nyuma yaho atuririwe mu mavuta amasaha 28 ari ku ijambo ritegerezwa kugaragara ritegerezwa kwandikwa ntibashobora guturira mpemu yera ngo amuvemo n'amavuta ku bw'ivyo yarasohotse igikorwa ciwe nticari bwahere yapfuye urupfu rusanzwe Polikarpe yari umwigishwa wa Yohana yabandanije ajana ijambo kandi kuva kuri Polikarpe haje Irene na Irene umuntu w'Imana hamba yizera ubutumwa bwiza bumwe nk'ubwo twize ijambo ni rizima ishengero rigera geza kwicira inzira amaherezo ryajinika y'i Roma kandi hariya ryaguye mwivu inyuma y'uwera Marte kandi ryarishwe uwera Marte yizeye ca kintu nyene twizera yashingiye kuri ca kintu nyene umubatizo wa mpemu yera umubatizo mwazi mu izina rya Yesu yahagaze ku kintu cose nk'ico dukora kandi yari umuhanuzi kandi yizeye ijambo ry'Imana ryose kandi amaherezo barabambwe hanyuma babashira mwivu hanyuma baguma y'imyaka majana gushikaho igice c'inyuma kibora haza urubuto wa mubiri wa kera wamaze kubora nari Sant'Angelo aho bahambye hanyuma mbonaho abapfiriye kandi amagufa yabo yara menetse n'ibindi barahejeje kubora gushika naho amagufa yabo ya herengete yari ku bugingo bwari bukiri hariya urubuto rw'ingano rwaguvuye mu ipfu mu nama nkuru y'Inikaya rwatanguye kunaga ubugira kandi muri Martin Luther nk'uko urubuto rwose runaga canke ingano imbuto zimaze kubora ubugingo burasubira kuza kandi rwaratunganye kwa rwaratunguye rwaratanguye kwa ama muri marteri tere kintu cabe yakoze n'igiki yateye umugongo idini rya katolika yari rwanije kwa ari igikinyoma kuko yavuze ati umugororotsi azobeshwa no kwizera byari biki ubugingo bworoshe bwazanye ama babibi abiri abo ba abo kwabo barabari tere ivyo kuri ntibisa na yambuto yagiye mwiva ariko ubugingo buri ko buraza ubu rero bwagiye mu ntumu mutumba hanyuma habaye iki mu minsi ya John Wesley yakoze iki gihe yaz bazanye ukwezwa yagumanye n'ijambo hanyuma kwa koziki abaruteriano bari bazanye bari bamaze kuja hamwe kubaka idini rero ico cari gihinhe ikintu kinaka cagira kibe cagikogwa cakaruruhore kiriko kirubakwa rero yakoziki yakoziki gwajanye rwajya rwani gishengero cyangirikana garagara mwihindura ry'ibintu ry'intimatima niki urubuto rwamaze kugira ubugingo ubururi ko rurakura ubu mutumba ntusa n'urubuto canke intimatima rero beneda tababa penekoti mu mahanga ndashaka muyu mvirize mwene data nambo bumwoba ari bwo butumwa bwa nyuma nzokwigisha iki nico gikorwa canje cakaroruhore murabona ko igihingano urutete gurugano ruguye mwivu igihe rutangura kumera kugira ruvemo urubuto bugira kandi murabi vyaremwe ivyaremwe neza na neza ni imana imana ikorera mu vyaremwe nibwo buryo bwayo bwo nyene ariko kuva mu muvyuro wa penekote bibaza ko rwari imbuto ntirwarirwo ubu itegereza ariko ikintu kinaka kiraza gusa butubu murabi ivyo Yesu yavuze muri Uwera Matayo 24:24 yuko zamwemutse ibiri mu minsi ya nyumba zabaye hafi na hafi ku buryo zose imije n'abatoranijwe yaba vyoshobotse ubu iryo babi ntacho risana n'urubuto mbere n'intimatima ntacho isana n'urubuto ariko murabe rero si mu minsi ya ritera ariko mu minsi ya nyuma ikintu cya mbere hari habarimye b'ingano bicaye ngaho ikintu cya mbere gisokoroka ku rubuto rw'ingano hafi mwese murashobora kwibaza ko ari urubuto ariko niki nigishishwa rukora ikintu gitoye inyuma nka cyo gufata urubuto ruza nigishishwa ariko igishishwa si urubuto si ntimatima cyangwa umutumba n'ikintu gitwara gusa ubugingo urubuto rw'ingano rero
it's only a carrier of the life the corn of wheat then St. John 12
rero wera Yohana 12 murabona Yesu avuga ingano inyuma y'intimatima inyuma yawe sirei hazi igishishwa aricyo kizi imbere y'ikintu y'ikindi kintu cyose ku rutete igishishwa kirasa cyane n'urutete biregeranye cyane n'urutete rwagiye mu ivu kandi iyo umutumba usokorotse muri wo hariyo ubugingo ariko si mu by'ukuri urutete intimatima irasohoka hakaza umurayi naho ntihaba harabone ku rutete hanyuma hazi igishishwa kandi ico gifise ishusho nk'iy'urugano kirasa neza na neza n'urutete rw'urugano ariko rero si urugano birasa neza na neza abapentekoti basohotse nk'urugano rumwe rwose ruva mu rundi rusokoroka ruva mu rundi ariko nibitwazi gusa baca mu idini kandi ivyo nivyo penekoti yakoze yagiye mu idini hanyuma penekoti yakoze iki igihe yasohoka gusa nk'urubuto yasubiye inyuma nko mu vyahishuwe 17 kuri rimwe byose mu madini avukana ineza na neza ivyo ivyo nivyo Yesu yavuze rero raba ubutumwa bwiza bugira buve muri rite uce muri Wesley muri Pentecoste kandi mu minsi ya nyuma izo zimizana watoranijwe aba vyoshobotse watoranijwe yo bene data baba Pentecoste ntimushobora kubibona urugano mu gutangura kwarwo kwa mbere ni nk'urubuto gusa igihe rutanguye kuba nk'urubuto ariko nigishishwa yacitse idini neza na neza yakoze ikintu nyene bakoze ngaha hepfo muri Litere mu vyashuriwe Yohana 17 haremeza ico kintu nyene ku mashengero ubu urubuto runurutete ku itanguriro rwaguye nikaya kuko vyabaye idini rya mbere nimurabe ngaho ubugingo bwari mu gishishwa intimatima vyose bihereza mu rubuto ubugingo bwavuye mu rubuto rwo ku itanguriro bwaraje buca mu bintu bitandukanye ibihe bitatu bitandukanye kandi rero rusubira inyuma gushika uko rwari rumeze ubwa mbere Hallelujah. Hallelujah. Yo, mana we, ndumuntu umuhirwe kurusha abandi ku isi. Kuko Imana yandetse ngo mbone ibi. Muraba ukuntu ijambo ritunganye kandi ibi byaremwe bikorera hamwe. Ni nk'uko twemeza izuka guseruka kw'izuba kurenga kw'izuba rigaseruka ubugira kandi ibi ba bibiri bipfuye kugitirika manuka amazi yo mu giti aramanuka mu mizi hanyuma katuka kandi kandi babi rigarukana nayo ubugira kandi rirwa mu ivu buno nyene buzima bw'igiti bukarigarukana bushishije mu byunyunyu calcium na potassium ivyo bigatuma ibi babiri shakariba ishasha riba aho murabona ivyaremwe vyose ikintu cose gikora ku buryo bijana neza na neza mu ijambo ry'Imana. Kandi murabona bijanye neza na neza n'ibihe by'ishengero ico nico gituma mpemuye yururutse hanyuma aracapa ivyo bintu hanyuma aratumenyesha ukuntu yabikoze ivyo nivyo. Ni murabe ngaho ubugingo bwari mugishishwa muntu mu mutumba no mu ntimatima no mugishishwa byose bikorera mu rubuto kandi ubugingo bwari mu mutumba bwaragiye bumwe bwose bwagenda buheretse ubundi gutsindanishirizwa biciye kwaciriye inzira ukwezwa ukwezo kwaciriye inzira kubatizwa muri mpemu yera kubatizwa muri mpemu yera kwaciriye inzira mpemu yera ubwiwe ngo yururuke mu kunegesera kose mu gusubira ku ijambo ngo ryongere kugaragara ariko ikigizi dini kirapfa nk'ubugingo muri litere bwa gutegura wesere kare kandi buva muri wesere bugena muri Pentecoste hanyuma bumuvuva muri Pentecoste buja kugira urubuto rw'inkomoko gushika ico gihe kugira ubushike muri Pentecoste bwavuye muri wesere icatumye Pentecoste iva muri wesere nuko itari dini Pentecoste gini yari dini rero Pentecoste yagiye kugira dini kandi yagize iki yahindutse igishishwa uyiraba yasa n'ikintu c'inkomoko kandi umuntu wese nibangahe bigeze kubona urubuto rw'ingano rutanguye gukura icyo nico kintu cya mbere ni neza na neza nk'urubuto ariko n'igishishwa murabona intambwe ko zitatu umutumba intimatima canke umurayi hanyuma igishishwa kandi rero kuva mu gishishwa kuhava mu rubuto w'inkomoko murabona si urubuto bwa rubugingo bw'urubuto kubukura muri izo ntambuko abuza kugira urubuto amina murabibona niki izuka kuza gutunganya igikorwa cy'akaruruhe cyo kimwe n'urubuto rwagiye mu ivu. Pentecoste yavyiva muri Wesley kuko Wesley yari dini Pentecoste ntiyari dini ariko yahavuye ibidini yategerezwa kubigishishwa ijambo ryari ubugingo muri ico ryariko rija mu rubuto rw'inkomoko riciye muri zino ntambuko zitatu. Riciye mu mutumba hanyuma mu murayi kuva mu murayi rigaca ari mu gishishwa hanyuma kuva mu gishishwa ryakoze urubuto ya mutu umutumba intimatima igishishwa igihe byariho byavuyemo mu ntango umuvyumuvyuro wavye gitwara igice kinaka c'ubugingo bw'urubuto ariko igihe byagira idini ubugingo bwaca buca muri cyo ibyo byemezwa na kahise nta dini na rimwe ryigetse rivamo ikintu rimaze guhitunganya ryaca ripfa uko n'ukuri mwitegereza ubuzima bubandanya urugendo buragenda murabe murabe ibyo bakoze abo bose bakoze byemezwa na kahise neza na neza ukuntu ishengero ryaje ntiryigeze rimugirira akamaro ubugira kandi idini ryashyize ku ruhande shyizwe ku ruhande ntihigeze kuba na rimwe muri kahise ishengero inyuma yo kuba idini ariko ryarapfuye kandi idini ryarapfuye maze ntiryongera gusubira na rimwe kubyuka. Mbega ntimushobora kubibona muntu w'impumyi ugurura amaso yawe ibidukikije n'ijambo bikorera hamwe maze bikabyemeza ngaha nyene yuko iba ari ukuri yuko ari ukuri burya buzima bwavuye mu mutumba kugira ngo bukore intimatima bupfuye mu ntimatima bukora igishishwa hanyuma buvuye mu gishishwa buca mu rubuto rw'inkomoko murabe ntibusubira na rimwe kugira akamaro kuri we ukuntu ubu buzima bugaragara mu rugendo rwabo mu rubuto rw'ingano gusumba uko bumeze mu giti Imana yisi hanga ryayo ko risa n'igiti murabona ubuzima buramanuka mu giti kandi bugasubira kuduga ubugira kandi buramanuka kandi bugasubira kuduga murabona buramanuka kandi bugasubira kuduga ariko mu rubuto rw'ingano buraduga kuva mu mutumba w'inkomoko buca mu mutumbi ntimati migishishwa kandi ikintu bwaciyemo kirapfa ku bw'ibyo ntirushobora gusubira ubugira kandi kubaho nibiki nta kamaro bigifise rubandanya gushika kugutungana Amina mbega ntimubona impamvu itigeze nari mwikoreshe idini ntirushobora kurisubiramwo ubugira kandi ryarapfuye ariko ubuzima bucako buva kuri kimwe buja ku kindi murabona bushira zanemera kandi babinjizamwo ubuzokongera ku ijambo na rimwe canke agakuramwo ijambo rimwe murabona ababigi atsibiwe kuri ryo urubuto rw'ubuzima rutegerezwa kubandanya urugendo ubu ndiko ndakoresha ibi mu mugano b'umugeni igikorwa cy'akaroruhore kiriko kiraza nk'uko hari igikorwa cy'akaroruhore caguye hari igikorwa cy'akaroruhore kiriko kirahaguruka igikorwa cy'akaroruhore caraguye kuri Benegoti Nikaya Roma inikaya inyuma ya Nikaya Roma gyara kuri kintambuko kanaka ariko rigaruka neza ubugira kandi kuri rya gikorwa cy'akaroruhore gitunganye kuko ni gice cyari rya jambo ryavuzwe nawe azoronka ishengero ritagira gatozi cyane agasembwa ntirizofatana mu buryo na bumwe nishyira hamwe canke idini rya ryo ryose n'ikintu nicyo kintu nyene cyapfumwe ryaciye muri ivyo bintu ariko ntibizoba hariya na rimwe muraba uburyo muratuga ubwo buzima muratubuga atari ugusubira inyuma ntarindi zuka rizoba inyuma y'ibi buzima buratuga kugira ngo gushika ku gutungana kwa gukuzuka muraba igishishwa cazanye muraba igishishwa cirukana ubugingo bw'inkomoko nibyo tubona mu byashyiriwe Yohani igice cya gatatu ubu mwibuke ntarindi Edini shengero ryabayeho ryirukanywemo muri bibiliya vy'ibihe vy'ishengero ndwi ni bangahe bavyibuka yaraciye mu gihe cy'ishengero mu bihe cyose cy'ishengero kugira ngo abandanye akora ikindi kintu kinaka ariko ibi nibyo nta na kimwe kindi ariko umuconzi yagarutse kugutungana ubugira kandi ijambo murabona ntimusubira inyuma ukuntu gutandukanye ego yo kandi murabe rero igishishwa iyo giserutse gisa neza n'urubuto ariko iyo ubuzima bw'urubuto butanguye kuva mu gishishwa kugira ngo buje gukora urubuto umugeni igishishwa kiriyugurura maze kigatara mu rubuto sibyo ibidukikije kandi neza na neza nibyo ryakoze mu byashyiriwe Yohana gatatu tubona ko igice cy'ishengero rya Laodikiya cyamushyize hanze ubu murabona ntibyabaye inyuma mu bindi bihe kuko nta kintu kinaka kindi cyari bwakorwe ryarenganye gusa riva kuri rimwe rija kurindi kubandanya urugendo rya ndabibabwira kuva kera nta yandi madina zoza turi ku iherezo kandi yamushyize hanze kubera iki ni jambo ubugira kandi ameze nk'umwe yaguye hariya n'inyigisho imwe yaje ku ntango kandi igijambo rubuto ritanguye gukura igishishwa kirarwikura mu buzima buva mu bindi byose kugira ngo ribukurikire abona bizera bukuri bakurikira ubuzima ahantu hose ubuzima buja nko muri Isirayeli ikigereranyo gitunganye iyo tuba dufise umwanya sikaranye iminota mike gusa ariko mu kigereranyo gitunganye nta mu ntanga ahantu hose ya nkingi y'umuriro yaja rahaba ubuzima Imana yari urya muco kandi ntivyaraba ngo ni mudigi gicu canke namba haba hari abantu hebeza haba ahantu heza bahisemo igihirya nkingi y'umuriro yagenda inzamba yaravuga maze Isirayeli kagendana nayo haleluya kandi inzamba yavuga Marteriteri yasohokanye nayo kandi yatunganije iti nigishe si ubwiwe abantu b'inyuma yiwe kandi rero Imana yakuye ubuzima muri ivyo yabutumye buda ban Bubanda nyurukendo bwaryo yaburyambitse mumva rero wese yarasotse yabonye rirya ati nini yamaza avuga inzinzamba yo kwezwa byijambo murabona igihe yabikora barasohotse neza bapfa muri litere binjira muri methodiste kandi giye Pentecoste yabibona bavuga inzamba cari giye cyo kugaruka kwingabire murabona ivyo yakoze bavuga inzamba kandi barasohotse hanyuma bakoze idini ariko mwibuka inyuma yigishishwa nizo ntambuko zitatu tuzi nta kintu na kimwe kindi gisigaye atari urubuto ewe mana hanyuma rero urubuto ruvanwa mu gishishwa mu bisigaye amina kandi amina amajambo y'urubuto atanguye gufata ishusho ubuzima busohoka buva ubu murabe namba umukwe intangu wa mbere umukwe hano ni umugene ariko araza mwibuka ishengero utangurira kwa Pentecoste kandi rigwa inikaya ryaramaze atari gusa n'urubuto rw'ukuri aho hari igice cy'ubuzima ariko ryameze kugira ngo rikore idini kandi yavuye muri iryo dini hanyuma rero n'igiki bwakoze rero bwaragiye bupfa muri rirya dini bwagiye mu rundi rudi mu birindi dini bwagiye mu yindi ntambuko y'ijambo gutsindanishirizwa ukwezwa umubatizo wa mpemu yera murabona kandi nk'uko gaciye muri uyu mutumba ni ntambuko bwagumye butera imbere birushirije mwibuke umurayi mutoyo usakuruta intimati misa birushirije n'urubuto gusomba umutumba akandi gishishwa gisa birushirije n'urubuto gusomba intimatima ariko urubuto bwarwo ruruti ivyo murabona rwakoresheje ivyo gusa mu buryo bw'igitwazi kugira ngo rushike murabe umugeni namba umugeni mu gutangura yari ijambo canke umukwe kandi namba umugeni yakuye mu mukwe ritegerezwa kuba ijambo naryo murabe n'icyo umugeni ategerezwa kuba kuki umukwe ategerezwa kuba ijambo ryagaragaye ryagiye habona n'ukubera umugeni n'umukwe ari umwe n'igice gusa cyakubiswe cyavuye muri we ngiki gikorwa cy'akaroruhore cyarakubiswe kuvuga Michelangelo ntiyashobora kugisubiramo ubugira kandi ntiyashobora kugisubiza mu kibanza ariko Imana igiye kubikora igiye kuzana uyu mugeni mutoya yakubiswa asubire neza mu ruhande rw'ijambo rw'inkomoko kandi ngikiriya gikorwa cy'akaroruhore umuryango ugarutse mu itongo rya Edeni ubugira kandi mbega uyu mugeni abikora gute iyi ngano ibikora gute maraki kane havutse ko mu minsi ya nyuma vyosubizwa iki vyosubiza nk'uko vyari bimeze ubwa mbere ko yobigarukana nzoshumbusha ni ko Uhoraho yavuze imyaka yose nzige zitaragurika n'izararezarize hamwe n'ivyo bintu vyose nzobishumbusha ubugira kandi maraki kane havutse ati nzosubiza imitima y'abana n'ukwizera kw'abantu ku kw'inkomoko kwa ba data ubugira kandi murabona turabibona neza na neza imbere yacu shengero mbega turi hehe ubu ngiye kurangiza mu kanya gatoye nifuza ko mwoba amaso ikintu kinaka carashitse ubuheruka maraki kanitegerezwa gusubiza ku nkomoko yakuwe mu ishengero mu mubiri w'ishengero yakuwemo mutware wiwe mu mpamvu imwe we n'ijambo nk'uko Yosefu yakuwe muri bene se yari ijambo na Yesu yakuwe muri bene se kuko yari ijambo ishengero ryakuwe umugeni yakuwe mu ishengero kuko ari ijambo ngizo kandi ntambuko zanye imwe zibiri zitatu murabona neza na neza ijambo rizima kandi rikora umugeni wa Bibiliya atari umugeni kanaka yashyizweho n'umuntu umugeni wa Bibiliya yakubiswe kandi akababazwa n'Imana nta bwiza yari afise bwotumye tumwifuza ariko yamara twaritegereje gukubitwa kwiwe n'ukubabazwa kw'Imana n'ivyo aguma wenyine akubitwa akugwa mu madini yose bijanye n'ivyashiriro Yohana gatatu yakubiswa akugwa mu gihe cy'ishengero ry'Irawodiki yarikuwemwo murabona iri shengero ryakuriye mu gihe cy'ishengero ry'Irawodiki yanigijijwa ariko namba bo bandi baragiye mbega mwabagabo mwe b'abapentekoti ntimushobora kubibona namba rirya dini ryari gishishwa kandi ryarapfuye namba rirya dini umutumba ryarinze gupfa namba itimatima yarinze gupfa ni nako igishishwa gitegerezwa gupfa intambuko zitatu z'amadini. Kandi mwibuke mwavuze muti rero ubu hariho intimatima nyinshi ziye zene na hariho ibi byinshi ego hari habaye hama metodi y'ababatiza abapresbiteri abaperereteriya n'ishengero rya Kristo butu utu tuntu dutoya katundi twakiguye kwa mababi n'ibindi byose byari byaciye nenyeko ariko iry'inkomoko cyari guhinduka ku bintu ubu murabona riguma ryonyene cyo kimwe n'umukwe yanzwe n'abantu yakengerewe maze yankwa n'amadini umugene ahagaze nk'uko niki n'igikorwa cy'akaro ruhore ciwe murabona n'ijambo ashobora gukoreramo akugaragaza ukwangwa kubwibye umutumbi ntimatima igishishwa ntivyigeze bicika urubuto yariko bigenda neza ibihe byose birushirije kumera nk'urubuto rero mu gihe cy'igimbura urubuto rusubira ku buzima bwago bw'inkomoko busubira muri bibiliya Maraki kane yavuga ko rwotsana nk'iyo nzira yoyo mana we rutegerezwa kuronka byose kugira ngo rubuko rutegerezwa kuronka ijambo ryose sivyo none yavuze iki mu byashyiriye Yohana 10 coshitse kuki habaye ho abaye rurya rugendo rujitikson kugira ngo yugururira ishengero mu minsi y'intumwa yo y'umumarayika w'indwi ubutumwa bw'umumarayika w'indwi ijambo ry'imana ryose rizoba rigaragajwe agashashara ibyo umuntu yasize wasize byose igituma n'ibijanye navyo byose byogaragajwe muri iki gihe mbega ibyo nivyo ijambo rivuga rero turabibona mbega none tugeze hehe murabona tugeze hariho ikintu kimwe gusa iyi mbura rirashitse rureze neza ubu rwitegura yuhuza itegereze oya ntibizokwigera bibivyo mu gihe cy'igimbura urubuto ruzosubira uko rwari rumeze mu ntango kandi rutegerezwa kuba rufisi ijambo ryose kugira ngo rube urubuto rero ntushobora kuba ufise urubuto rw'igice ntiruzokura murabona rutegerezwa kuba urubuto rwose rutegerezwa kutagaragaza muvuga muti nizera mubatizo wa mwemu yera haleluya nizera ukuvuga mu ndimi icyo ni igice icyo ni igice gusa cy'urubuto ariko ubu hari ibyiyongeye ko haleluya murabona ubugingo atari ingabire ubugingo bw'ingabire murabona icyo nshaka kuvuga turi mu gihe cy'iherezo bene date mu butumba intimatima igishishwa byarapfuye kandi birumye ubu hariho ikintu kimwe gusa gitegerezwa kubishikira no gukoranirizwa hamwe mu nama mpuzamakungu y'amashengero kugira ngo biturirwe ijambo ryihaye umubiri neza na neza nka kurya yabisezeranye muri Luka 17 Maraki kane na hose murabona nivyo ivyashuriwe Yohana ubuzima bw'ukuri bwose bwari mu mutumba intimatima n'igishishwa biriko birakoranirizwa ubu mu rubuto rwiteguriye izuka rwiteguriye iyimbura Alpha yahindutse Omega amina uwa mbere yabaye uwa nyuma kandi wa nyuma ni wa mbere urubuto rwinjiye rwaciye mu nzira maze rusubira gucika urubuto rwaguye mu itongo rya Edeni kandi rugapfira hariya rwaragarutse tuvuye mu rubuto rudatunganye rwapfiriye hariya twagarutse mu rubuto rutunganye Adamu wa kabiri Eva wa mbere yaraguye kandi yakoreshejwe mu ihindura ry'ibintu rigira kabiri ukuza kwa kabiri nko kugira ngo avyare umwana ubu yabaye umugeni w'ukuri ubugira kandi rubuto asubira neza ku ijambo ry'inkomoko ubugira kandi Alpha na Omega ni bimwe yavuze ati ndi Alpha na Omega ntiyigeze avuga ikintu na kimwe hagati yavyo ndi Alpha na Omega uwa mbere n'uwa nyuma ego mugenzi ibango rya mbere n'ibango rya nyuma ni rimwe ubutumwa bwa mbere n'ubutumwa bwa kabiri bwa nyuma n'ikintu kimwe ndi nari Alpha ndi muri Omega hazobaho umunsi atari umurango ntube nijoro ariko hageze kukagoroba hazoba umuco murabona Alpha na Omega yabaye uwa mbere n'uwa nyuma yo mana we mwene data twoshobora kumara amasaha akuri ibyo igikorwa cy'akaro ruhore gihambaye cy'umuryango wa Adamu wa kabiri na Eva wa kabiri ubu biteguriye umurima inganji y'imyaka igihumbi amen kugaruka mu isi haleluya umuconza hambaye ntiyabasize hariya yafashe umwanya nk'uko yari yafashe imyaka imiliyoni yo kubabumba abantu babiri ba mbere batunganye kandi baraguye ubu yafashe imyaka ibihumbi abumba ubugira kandi ubu ngabo bariteguye igikorwa cy'akaruruhore caraje kandi kirakubitwa mu rubapfu rwiwe havamwo umufasha kandi yaje muri ubwo buryo nyene kandi hano hayagarutse n'ibidukikije byose bibiliya n'ikintu cyose kindi cerekana hano turi ibihugu birasanganguwe isi irageri rikangwa ibimenyetso bibiliya yavutse mbere iminsi y'abanyamahanga iraharuye rabu y'umugwi w'imyanda ufise butsu y'ubwoba subira inyuma mwebwe mwatatanye ku kubanyu uku n'ukuri mwoba mugize neza munyarukije kwinjira namba mugize ngiye kurangiza mho mu minota 5-10 mumenye igikorwa cy'akaruruhore gihambaye umugabo n'umugore ntibashoboye kuba vy'ukuri umuryango kiretse bari umwe bategerezwa kumuba bari uko si muryango mwiza umugore akwegera uru ruhande umugabo urundi woba uri umuryango uteye ubwoba ariko mu mwumvikano n'urukundo rw'uku umwe ku wundi uwo n'umuryango ariko rero uwo cari igikorwa cy'akaruruhore cy'imana kandi rero imiryango yose y'ukuri hano yerekana uwo ariko ubu uwo muryango w'igikorwa cy'akaruruhore cy'imana ye cyangwa ategerezwa kugaruka ubugira kandi Kristo n'umugeni wiwe biteguriye kuza Adamu wa kabiri Eva wa kabiri biteguriye ubu kugaruka mu nzu yabo kandi ishusho yose yari incungu kuva aho yari kumugarukana murabona gusa neza na neza kumugarukana ubugira kandi nyuma uwundi munsi nari mpagaze imbere y'abagabo b'abakristo babagwiza tunga benshi muri mwebwe ndibaza mwari hari igihe numva urya mupatiri w'umuruteriano cyangwa umuvugabutumwa cyangwa icyo yobari ahagaze harya kandi avuga ikintu giteye isoni kandi agatitura ibyo twizeye kandi abo bagabo babagwiza tunga bo butumwa bwiza bwuzuye bari kumwe hariya n'uwo mugabo hanyuma avuga ibyo yari yambaye ikoro hindukirije inyuma benshi muri bo barabibona ubu kandi yavuze ati ubu abantu barambaza igituma mpindukize ikoro yanjye bavuga bati ni gute bashobora kudatandukanya umubatiri katolika navuze nti ntatandukaniro rihari kandi ntiryategerezwa kuhaba yavuze ati twese turabana b'Imana yavuze ati kandi ndatse umupatiri w'umukatolika abera hose icyarimwe murabona ashobora kuba ahantu hose rero ntushobora kubera hose icyarimwe utazi byose Imana ntiyigeze ibera hose icyarimwe Imana izi byose uko kumenya byose niko kuyituma ibera hose icyarimwe izi byose ariko mu ntumbero yo kuba ikiremwa yategerezwa kuba ikiremwa mu byaremwe byose kumenya byose ishobora byose kubera hose icyarimwe kuko izi byose kandi yabimenye imbere yari insi imbere y'uko isi ibaho imbaraga si z'ingendo inda udukoko duto duto tuguruka tungahe na kangahe tuzokubita ingoye n'ikintu cyose kitwerekeye murabona kuko abera hose icyarimwe ntushobora kumenya byose kuko kumenya byose utari utagira intanguriro n'iherezo kandi hari ikintu kimwe kitagira intanguriro n'iherezo amina n'imana kandi rero tu mbega n'igiki ni satani bajana neza kwibagiro mburi wese bom arinjira neza na neza nkuko bibiliya ivuga kandi ngivyo murabona bije neza hagati y'abapentekoti kandi bibakwegera neza gusa nko mbega igihe yo inyuma y'icyo gishinga nta umuntu umwe yambwiye jewe cari ikintu ciza ko ntavuze byinshi kuko nkumbure hariya bari kumfunga ariko nariyumviriye gusa ngivyo abantu bigishijwe barabizi havugwa muri Daniyeli hati mukuru wo munsi abanyabwenge bazomenya Imana yabo yego bagenze murabona abanyabwenge bazomenya Imana yabo ariko bihweza ivyo bintu ariko igihe nabona ivyo bishika kandi hari abapentekoti bahagararanye nawe ndetse na Oraro bese yarandavye gutya maze navuze nti yo mana we ariko yari ahagaze harya n'amashure n'ubumenyi murabizi n'ibindi ubwo si bwo buryo Imana itunganya biwe ntibatunganya n'ubumenyi itunganya mu kwicisha bugufi mu bushobozi bw'ijambo ryagaragaje yerekana ishusho y'urutetaho yavuye rero umuntu umwe yambwiye ati mwene data Branham yavuze ati hari ikintu kimwe ntashobora gutahura kuri wewe navuze nti nigiki mpagarareze hariya kuri kiko koridoro ndibaza mushiki wacu doce n'abandi inyuma yaho naramukanye na Biri kandi ndi hariya kandi bose bagiye impande n'impande n'iy'imfunguruka rero uwo mugwe w'abantu bose muvuga butumwa yirondereye izina ikoro yihindukirije inyuma avuze ati kuki wama uhambarira abantu yavuze ati abo bantu bizeye kuri umukozi w'Imana rero itonde kandi ube umurwaneza kuri bo n'ibintu byose yavuze ati igihe cyose ndakumva Yehova urahaguruka uhambarira abagore kuvyereke imishatsi migufi no kuvyereke kwambara amakabutura no kwimanura n'ibindi byose kandi uhambarira abantu no kubabwira ko bakonje kandi bari abanyamigenza kandi ataco bitaye yavuze ati kuki ukora ibyo yavuze ati abo bantu baragukunda mbega ushobora gute kuba umwana w'Imana w'urukundo hanyuma gukora ikintu nk'icyo nariyumviriye nte mwamireka n'ishuri uyu muntu w'umunyabwenge murabona reka ngusa ndamwishura hano anaka kugira yimandike akumugozi wiwe bwitego navuze nti yewe navuze nti mugenzi wari igeze usoma inkuru z'umurimyi ahamba yitwa umwanditsi w'indirimbo Beethoven yavuze ati yo by'ukuri narasomye Beethoven
But when he got through in all inspiration, the world had a masterpiece. Oh, how the word cuts.
Ndavuze ntashobora nkumbure gutabagura igiseke cy'umwanda cyuzuye impuro impapuro ariko yahaye isi ibikorwa vy'akaroruhore ntiyasubiriye kugurura umunwa wiwe ngo avuge irindi jambo navuze nti igihe yari yicaye mu biro vyiwe ari munsi y'ugumekerwa yashobora kwandika ikintu kinaka yaja mu biro vyiwe hanyuma agasenga bidahuye yara bitabura kabita mu giseke cy'imyanda ariko igihe yasenze byose byatanzwe no guhumekerwa isi yaronse igikorwa cy'akaroru yo esi ngeni jambo ritagura ariko rivyari igikorwa cy'akaroruhore rikuri gishishwa n'umutumba rikavyari igikorwa cy'akaroruhore mfisi minote ndi yo kubabwira ikintu gicashitse hirya y'ejo namba dushaka gusohoka mu gihe itariki zitatu zamuka karonari hano nicaye kubwiriko cy'ubudandaji hafi yaho turi naragiye pillage i Roma mu Bufaransa kandi naragiye i New York Los Angeles ahandiko umugwi w'abagore b'umwanda nigeze kubona mu buzima bwa Jefferson Virindia sinigeze mbona imicafu n'imyanda mu buzima bwanje nk'ubwo nabonye hagati muri abo bantu nari harya gushikaho umutima wanjye umbabaza hanyuma umwami yampaye yerekwa ubu ngiye kubabwira ibyo iryo yerekwa sinzi ko nshobora kurisigura ariko n'ubwa mbere ngiye kubabwira iryo yerekwa narajanywe kandi igihe nabikora hari muntu yari kumwe nanjye sinabonye uwo muntu ryari gusijwe hanyuma nararavye kandi nkiraba muri ubwo buryo yavuze ati umugeni araza umubona imbere y'igihe rero nararavye hanyuma mbona haje muri jewe umugwe mwiza kurusha abagore bose nabonye mu buzima bwanje nebe neza ari kumwe wese muri bo yasa n'uko yambaye ukundi bose bari bafise imishatsi miremire bari bafise amakoro maremare n'amajipo maremare abagore bakiri bato basa naho bavuga bafise imyanda nkumbure nka mirongo ibiri ubu mfise bibiliya yuguri imbere yanje murabona noshobora kuvuga ivyo nabonye vyonyene namba mvuga nturiko urabiki ndiko ndabisahuriko urarondera iki ndiko ndondera abantu ndiko ndaba abantu uriko urabiki ndiko ndaba bibiliya n'ivyo muvuga ukuri n'ivyo mbona kandi nshobora kuvuga gusa ivyo mbona sinzi ivyo byose vyari vyo ntegerezwa gusa kubibabwira ariko igihe uyu mugeni yari ahagaze amaso ku umwe yariko aramvugisha na jewe twari duhagararanye amaso yiwe yari utu umuntu fisi suku ryinshi abantu beza cyane kurusha abo nigeze kubona mu buzima bwanje umwe ngo bashobora kuba ari cumi n'ababiri cyangwa barenga gusa sinzi igitigiri cy'abari ku murongo w'imbere ariko hariho gusa umugwi wabo kandi yatambuka buke buke aririmba kandi yunamura amaso yitegereza mu gihe yatambukayo yari mwiza cyane naramuravye no mu gihe yatambuka yavuze ati ubu tugiye kugenzura yavuze ati uwo ni umugeni ubu tugiye kugenzura amashengero kandi araje narayabonye ariko araza kandi igihe yashika rimwe ryose umengo ryagenda aba mabi canke gusumba sinari bwigere mbona na rimwe ibintu byanduye nk'ibyo mu buzima bwanje kandi igihe yavuga ati abakurikira numvise urwamo kandi yavuze ati abakurikira yavuze ati nguyu umugwi w'abanyamerika uraje rero ndi umunyamerika ariko ibi byarandwaje sinzi uko vuga neza bikwiye mu ikoraniro rivanze kuvuga ibyashitse ndini kandi muraja gutegerezwa gusoma hagati y'imirongo ariko igihe abo bagore baraze bari ko baraza umurongo wabo bayari mupfu mu kazi yari afise izuru rinini yari rerire n'umunwa munini ya cane kandi bose bari bambaye ikintu kimeze nk'impuzu yo hasi gutyo ariko igihande cyo hejuru cari givize umugozi gusa uwo wari mutoye gusa hafi nk'isantimetero imwe waduga amazu ukaba zunguruka gutya kandi umugore wese yarafize ikintu kimeze benshi muri mwebwe haraheze imyaka mwahora mwibuka igihe twahora tukaturupapuro murazi urupapuro rw'ikinyamakuru kandi tugakora ikintu cirukana masazi nibangahe bavyibuka murabizi yemwe nibaza ko babikoresha mu minsi mikuru murazi ecene na guki igipapuro baciye masonga ibisharizo by'ibipapuro bari bafize ikintu kimwe cafata hepfo ntabo gutya cafata hepfo haba iki gice cyose cari gusa kandi umwe wese yarafise imishatsi moye migufi ya cyane kandi zinga zinze hose nkuko imishatsi moye by'ukuri migufi ya cyane kandi bisinza marangi mu maso haba tangeka ariko basa n'abamara yabo mwibarabara kandi batambuka n'iki gipapuro kandi no bushira soni rero ico gipapuro si ico bari bafise imbere yabo ariko bamaze gutambuka imbere y'abarorereze mu migongo yabo no kubona ukuntu bigenze imbere no mu migongo uko kuntu bitwara navuze mbega iryo niryo shengero kandi yarabandanije inzira yiwe kandi baririmba izo ndirimbo za twist na rorek murazi cyane izina mu bihe baratambuka baririmba ivyo kandi barengana navuze nti mbega iryo niryo shengero kandi nari mpagaze hariya kandi mu mutima narerera kandi umupfumukazi ubwanjye kandi nta kindi ku isi ariko ni we niyo mana mpuza amashengero y'abarongora neza ku nzira yajamo batakaye imba ibubamvu kandi naranyitse muri uwo urwo rutsazane nabandanije uwo muziki no muri urwo ruza rwamo rudatahuritse no kuzungagiza imibiri yabo hirya no hino hanyuma gutya bazunguruza gutya batambuka rero natanguye kunami kumutwe wanje maze mvuga ntirindira umugeni ategerezwa kugaruka kandi nararavye maze ngabo baragarutse kandi baratambutse abafasoni batoye baryoshe kurabo bose bampanga amazi igihe batambuka kandi nabonye umwe wese yambaye ibi etandukanye kandi umwe yari inyuma yari afise nk'imishatsi miremire imanuka ku mugongo kandi yari yatsinze gutya nkumbura umudagikazi kandi cyangwa ikintu kico kandi narabitegereza mu gihe bari batanguye kugenda babiri cyangwa batatu muri b'inyuma basa naho bavuye mu murongo kandi nari ngiye kubavugira izinduru kandi bagerageza gusubira mu murongo ubugira kandi narababone yereko ari razimanga na bukebuke kandi byarahindutse imbere yanje ubu ngiye insobanuro yavye impamvu rero mwibuke nari impejeje ubwo nyene kwandika sinari nahejeje sinari nanditse izo nyandiko ariko no kuvuga ubutumwa iki gitondo natahuye ivyo byose neza mu butumwa bwanje mwabibonye ishengero ryabonetse gusa rero uko nukuri bagenzi data mwijuru we yandi tijambarazi yuko mvuga ukuri murabona dazi gusa ako mvuga ukuri kandi ntavyo narinzi gushika mu mwanya mutoye gusuheza umengo canke vuba gusa murabona mwabonye umugeni yakaragaye ku kabiri urubuto rwa mbere n'urubuto rwa kabiri zompi neza na neza niri umwe ba kandi impamvu bari bambaye impuzu z'ahantu hatandukanye azoza avuye mu mahanga yose hazovamo umugeni umwe wese yari afise imishatsi miremire batisiza amarangi mu maso kandi abakobwa beza cane kandi ndabarabo ivyo vyerekana umugeni azoza avuye mu mahanga yose murabona we umwe wese ye yaserukira igihugu mu gihe batambuka batonze neza ku ijambo murabona kandi rero ntegerezwa kumugumiza ku ijisho azova mu ntambuko y'iryo jambo namba ntacunze igihe ariko aratambuka namba atambutse gutya nkumbure ko hazobe ari igihe jewe nzoba narangije murabona igihe nzoba narangije cyane ikintu icyo aricyo cyose ikiba ariko baragaruka abagerageza uko bashoboye kose bariko baragaruka baja gusa mu murongo bariko bararaza hanze ahandi hantu bariko baraba rirya shengero ryari rihejeje kugenda nyene mu rutsazana ariko babiri bamwe b'imbere nta numwe ab'inyuma babiri cyangwa batatu gusa muri bo bari bavuye gatoye mu murongo ku ruhande rw'iburyo kandi basa n'abariko bagerageza gusubira mu murongo uko bagenda bari bahejeje kugendagenda yo bari nko kuva nga gushika ku ruhome uvuye hari na aho nari kandi nari mpagaze hari yamaze rero ncambona byose rivuye aho ryari rigiye ariko mwitegereze ishengero ryagaragaye rimwe gusa ihanga ryose ishengero k'umugeni ya Jack kabiri murabona ico vyari ico rero ntaza ariko ndambigereranije n'ubutumwa bwanje muri iki gitondo ntabizi murabona urubuto bwa rwaguye mu ivinika yuko rwari urubuto rw'inkomoko kandi rwaje ruzanye muri aya madini ayo yabayemo rimwe gusa ariko umugeni arasubiye akagaruka mu minsi ya nyuma nzoshumbusha murabona igikorwa cy'akaroroho cyarakoze nicyo gituma ryagaragaye riragenze ubugira kandi ryaragenze ubugiraga hanyuma riragenze ubugira kandi kari rya rimeze neza na neza ubugira kandi nka kurya ryari rimeze ubwa mbere we mara tugirira imbabazi nyaruka ubugingo injira mu rutete vuba bwa wangu aya yo ayandi yose yintigeze asubira akugaragara ukundi yarasubira ubutagisubira kugaruka ukundi ari kumugeni yaragarutse kuko yari yarufan wana omega imana umuconza hamba yari yikoreye igikorwa cy'akaroroho kuko ni gice cy'igikorwa cy'akaroroho cewe cyambere nk'ico yakoze mu itongo rya Eden maze ikagikura mu gice maze ikakora maze iki gihe cyose isubira ku buca kandi yakoze iki gikorwa cy'akaroroho kandi cyarakubiswe kugira igice cyakubiswe cyari ukugira ngo isubire kwigarukane kw'irya gikorwa cy'akaroroho rubugira kandi nk'uko ivyo igikorwa cy'akaroroho rebe n'umwana w'Imana igikorwa cy'akaroroho rebe n'umwami kandi n'igice cyo ari cyo cyategerezwa kuba ugushitswa kw'ijambo ijambo ryaje kandi twiteguriye ukuza ku mwami yewe shengero ry'Imana nzima unami kimite kimajyanyu namwebwe mwebwe mwabganyu mwe imbere y'Imana ibi bintu n'ukuri ndazi yuko byumvikana nk'uko ikintu gihambaye nk'uko cobaye co kwigira co kwiragijwe rwose mu mahanga yose ntivyigeze ntihindura inzira ya mukenguruke gusa shengero mukenguruke kuba muri aho muri uyu munsi muba muri Kristo kuko murabona ubu ni gihe byo mwibuka ubu bugingo bwose buzoshirwa hamwe mu rubuto kubyizuka ariko umutumba utegerezwa guturigwa ibisigaye igishishwa nibindi byose bitegerezwa kurimbugwa kandi niko bizomera ntimwizigira amadini yanyu mugume mwijambo ubukinga Imana n'igikorwa cyayo naka roruhore hanyuma hazobiki munganje imyaka igihumbi Kristo no mugwe niwe bazoja mu itongo ry'inganje imyaka igihumbi amen. Ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere akagura gakiza kanje akugiti karivariyo aho niho yacumitiwe twebwe twamwitegereje nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'Imana kandi akababazwa n'akabonge yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo. Mbega hoba hari umuntu ngaha muri kino gitondo atarinjira muri urwo rubuto muri kino gitondo kandi mu gihe ubugingo buriko bukwega igice cyabwo cyanyuma mu gishishwa kuko igishishwa kiriko kiruma nibangahe bazi yuko ishengero rya Pentecote ririko riruma nibiki ubugingo buriko burivamu burivamu mu vyukuri rirasigaye kandi nimba uwo mugeni yamaze kugaragara ubwa mbere ndatangara nimba umugeni yoba ataraduzwa rero mukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere kanda kagura gakiza kanje kugiti karuvariyo mugiye twunamitse imitwe yacu ubu mbega aha hari abashaka kwibukwa nimba mwiyumvira ko mutari bagenzi biragaragara neza sindigera ngira iyerekwa mu buzima bwanje ngo ntihagire ikintu kiba gikurikira ndavuga ukuri ibibindi bihe byose nimba naravuze ukuri Imana yarabigaragaje hanyuma niko mvuga ukuri ubu sinzi umunsi tubayemwo ariko nta kintu gisigaye hoshoboye kuba umunyapolitiki azashobora gushira iki kintu ku murongo politiki ihangarira heze yo mana we ese hamwe mwocisha bugufi bihagije kugira mwumvi mubyumve iri hangarira rangiye si hangariko amahanga iki nico ciza cavyo kandi rirarangiye kandi nimba amahanga heze sira rangiye kandi amadini kubwanje Pentecote ryari ryiza bari bafise ariko ryarapfuye yo mana tugirira imbabazi Nimba utamuzi nyaruka rero nyaruka nimba wumva ubugingo va mu vyaha vyawe va mu bintu urimwo injira mu rubuto vuba na bwango uzopfira mu mutumba canke mu gishishwa. Senga mu gihe turirimba rero ndamukunda na hanyubu nta dini dufise nta kina kimwe dufise gusa Kristo. Murahawe ikaze kwifatanya nawe hamwe natwe kugeza agarutse. Ntidushobora kwandika izina ryawe mu gitabo, ntago ibitabo dufise dushaka ko izina ryawe rija mu gitabo cy'ubugingo. Ushobora gusa kubikora biciye mu ivuka, mbega ntimwobikora rero. Saba Kristo ubugingo bushasha kwinjize ashira izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo nimba ritarimo. Hanyuma rero urashobora kwifatanya natwe, twoshimye kuba hamwe nawe. Wenda Mana mukunzi, ifasha umuntu wese kugira icegeranyo, kugira turabe ko turi muri we. Waradukunze, waraducumitiwe, yamara twiyumviriye yuko wakubiswe maze ubabazwa kubw'Imana. Ndasaba Mana yuko uza guhamagara umwe wese. Mwami, vugana n'abana banje, abakunzi banje, bagenzi banje, bikore mwami ubunyene mu izina rya Yesu Kristo. Ntiwemerere umuntu uwo ari we wese kurindira umwanya muremure. Mwami, biboneka nk'uko ibi bivyegereje, ivyimburwa bireze, imashini yo kwimbura ihambaye y'Imana izo akubura sumwe muri ino minsi. Utumanyo tw'ibishakashaka tuzosimbagurika hose, ariko ingano zizokoranirizwa mu bigega zizamurwe kuko zifise ubugingo muri zo. Bikore mwami, umutwaro wose wishugwe, isengesho ryose rigaragarijwe imbere yawe. Ndabasengera mwami, ndasenga ko utore ku muntu wese ari ngango atakare mwami. Baba bari mu magogwa, baba batwara imodoka ibirometero majana, ivyo ari vyo vyose dukeneye biduhe mwami, ibitubereye vyose mwami. Si vyiza mu maso hacu, ariko ivyiza mu nyonga zawe. Dushaka guhagarara nk'inkumi itagira agasembwa, yakosowe, yahambariwe n'Imana kugira tuve mu vyaha vyacu. Kandi ndasenze ku bwabo Mana.
We want to stand as a chaste virgin that's been chastened, rebuked of God, that we might be purged from our sins. And I offer my prayer for him, Lord.
Sinzi gusenga turiko tubwira Imana ihoraho. Kandi mbega ninde muntu ari ngaho, ninde muntu ashobora gupfa yoshoboye gushikiriza ishengero ribereye imbere y'Imana nzima? Ariko mwami, amajambo yanje asohoka nabi, n'amazina yanje n'insigarira zina zanje mu bibanza bitabereye hamwe. Woturagura ama ABC cyangwa kubw'umuhungu mutoya umunsi umwe, hanyuma wubake ibyungane, ushobora gukuraho amazina n'insigarira zina zanje. Hanyuma urabe ibyo nizera mwami, ndakwizera, ndizera ijambo, kandi ndizera umuntu wese nga. Kandi ndabazanye bose ku gicaniro mwami, kubwo kwizeraho hagati yacu na Yehova hambaye hari amaraso y'umwana wiwe Yesu. Kandi amaraso aratuvugira igihe wamucumisi karuvari, wavuze uti vuga, nimumwumvirize, nimumwumvirize. Kandi amaraso, Bibiliya ivuga iti avuga cyane kurusha amaraso y'umwagazi w'intama mu isezerano rya kera, kuko amaraso ya Kristo avuga kurusha ya Abeli birushirije. Vuga mwami ugucungurwa ku bwacu igihe duhamagara biciye mu maraso data uhambaye w'ubugingo. Twemere mwami namba twaracumuye byigize kure yacu twebwe ntidushaka kuba muri ubwo buryo mwami. Si cifuzo kandi turatahura yuko tubaye muri iki gihe kibi mu buryo bw'umwiza. Nkuko twavuze guhera ku ntango turiko turaduga umusozi duca ahantu mu binogo inzira yuzuye umwiza, ariko turafise itara ese twobona iyo nzira intambuko kuyindi mu gihe tubandanye ubu gushikaho tuzohura nko ku rugendo rw'ingenzi kugeza aho tuzoshikira gasongero ku musozi. Turongore ewe mwungere Yehova wamba uhambaye, turongore ku bwamwemu wawe, kandi turazi yuko turi kure yo kuba igikorwa cy'akaroruhore, ariko turaraba aho twakuwe igikorwa cy'akaroruhore cy'ukuri, kandi turamwizigiye. Dushikane gusa kuri we mwami, bikore mwami, kiza abantu barwaye bose bari hano mwami. Twamwiyumviriye nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe, ariko yacumitiwe ibyacu bicumuro. Igikorwa cy'akaroruhore cy'Imana cyara akubiswe yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, kandi imishisha yiwe niyidukiza kiza abarwayi mwami ubi imbere y'ubumana bwawe mujye tuzi ko uri hano. Ewe bugingo bwacu imitima yacu ive mu ikibi cyose, ibyiyumviro bibi byose, ukuvugana nabi kose, ibintu byose bitari byo, kandi turasenze data ngo ukize indwara zose, kandi tuve hano twumva ko turi abana bawe bejejwe, kandi amaraso dutwikiriye tuvuga tubicishije mu maraso ijambo biturotse mwami, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana data hejuru y'utu dutambara dusiga kuba hano kwawe mwami, Yesu kuba hano kwawe kobana natwo aho tuja hose, ibyo ari byo byose turambitse ko kumubiri urwayi wari we wese bazokire, kandi cyari cyo cyose namba umuryango watakaye ahantu hanaka bahuze mwami umuconza hambaye, bikore mwami. Tubumbe kandi tugire abahungu n'abakobwa b'Imana twizeye ko umugeni ariko aratunganye mwirya nyuma azovana mu idini rikwiriye Uburundi, hanyuma rero hano hazoba igenywa rihambaye gushikira ico gihe mwami, bahamagara meza n'umunezero wo gukorera mu izina rya Yesu, amen. Ndamukunda, muramukunda by'ukuri kuko yankunze ubwa mbere. Kanda guraga kiza kanje muratahuri gituma ndabakarira. Sukubera ndabakunda, sukubera ntabakunda, ndabakunda, nshaka igikorwa cy'akaroruhore cya databuja. Ndashobora nkumbure gukuramo bakeye nk'uku, ariko nzoro nk'igikorwa cy'akaroruhore muri iyi minsi minaka mikini numiye neza kuri iri jambo neza. Rero Yesu yavuze ati nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje, dutegerezwa kugiriranira urukundo cyane rwose. Haheza giga umugozi ufatanya imitima yacu mu rukundo rukristo, ugufatanya ekwivyiyumviro bimwe rumeze nka rurya rwo mu ijuru. Dufatane ibiganza, iyo dutandukanye bidutera umubabaro, ariko tuzoguma turi hamwe mu mutima, kandi twizeye gusubira guhura cyane izina rya Yesu, mwana w'imibabaro n'agahinda. Jani izina rya Yesu mwana w'imibabaro n'agahinda rizoguha umunezero rikuremeshe rijana huja hose izina ry'igiciro iyo ingene riryoshe ivyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru izina ry'igiciro iyo ingene riryoshe ivyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru ubumwibuke mu rugendo rwanyu jana izina rya Yesu nk'inkinzo igukingira ingorane yose iyo ibigeragezo bigukikuje muca mukora iki korane ongera gusa iryo zina ongorera gusa iryo zina ryezu rye rusenge iyo izina ry'igiciro iyo ingene riryoshe ivyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru izina ry'igiciro iyo ingene riryoshe ivyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru gushikaho tuzobonanira twunamika imitwe yacu yo ndakunda kuririmba gushikaho tuzobonanira ku birenge vya Yesu gushikaho tuzobonanira gushikaho tuzobonanira Imana ibane nawe.